mugira mwumvirize ubutumwa bw'igihe cy'iherezo uri muri mwebwe bwavuzwe n'umuhanuzi William Marion Branham igenekerezo ry'icumi mu gatondo ukwezi kw'icumi na rimwe igihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo itandatu na gatatu i Jeffersonville, Indiana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Urakoze mwene atatu n'ibiri umwami aguhezagire. Nimuze tugume duhagaze akanya gato mu gihe dusenga twunamike imitwe yacu kandi abo bose bifuza kwibuka muri rino sengesho muduze ibiganza byanyu maze muvuga muti mana ni jewe mana yera cyane kandi y'ubuntu tuzanye aba bantu imbere yawe hamwe n'imitwaro bafise basabye kwibukwa kandi mwami ikiganza cyabo nacyo kiri hejuru ndagusaba kutugirira imbabazi urazi ibyo dukeneye kandi twifuza gusenga nk'uko watwigishije gusenga tuti ubwami bwawe buze ibyo ugomba bibe mu isi nk'uko biba mu ijuru data twifuza gusaba imbabazi iri joro umwidegembyo wa mpwemu ku buryo dushobora kuzanira abantu ukuri k'ubutumwa bwiza n'ibyo twize ko ari ubutumwa bw'ikigi ihe bw'ishengero ryawe mwami isengesho nuko tuba igice cy'iri shengero ritegerezwa guhamagarirwa gusohoka mu gihe cya nyuma data namba tutari uwo mugabane rero duhishurira icyo dutegerezwa gukora kugira ngo tube uwo mugabane kandi uduha ubuntu inkomezi muri iki gihe cy'ikigeragezo kiri ku isi cyo kugerageza abo bose bagerereye ngaha uduhe kuri mwemu yera wawo kutuyobora no kuturongora kugira ngo amaherezo dushobore impera n'imperuka kuza kuri wewe mu mahoro kubw'ubugingo budashira bizera bose barindiriye kuva ku itanguriro ry'igihe udufashe mwami tubisabye mu izina rya Yesu amen. Murashobora kwicara. Ndakenguruka by'ukuri ku bwibakwe ryo kuba ngaha iri joro no kubw'ubuntu bw'Imana twahawe biciye muri Yesu kandi rero ku byerekeye ubutumwa bw'iki gitondo ubu ndashaka ngo umwe wese atahure neza ubu ndizigira Imana ko atari kijya gihe murabona ariko ubutumwa ni ubw'ukuri bizoba igihe kimwe namba iki atari kijya gihe kandi bisa cyane n'icyo gihe gushikaho numvise nka Pawulo yera yavuze ati kuko ntacishije ku ruhande mbabwira iby'Imana yagabiye byose murabona ibitegerezwa gukorwa byose hariho ikintu kimwe navuze iki gitondo nicuza ko nakivuze ko navuze izina rya mwene data nibaza ko ari mu ikosa sinategerezwa kubikora sinigera mvuga izina ry'umuntu rero iyo bande niyagwa mu biganza by'iyo kandi ishaka kubona no kuvuga nawe no kuvugana nawe kuko nibaza ko uwo mwene data umuntu akomeye umuntu mwiza yavuze ubutumwa ngaha nyene kuri arutari mwene data David Depressis kandi sinashaka kuvuga izina ryiwe nari mfise ingorane y'ubwo butumwa n'ibindi byerekeye namba cyari iki gihe rero navuze izina ry'uwo mwene data sindabikora ndicuza ko nabikoze ndakunda mwene data David Depressis ni mwene data kandi ninibaza ko umugabo azi ubwenge nk'uko yotegerejwe kuba yarigishijwe kuruta mu byanditswe ndababwira ibyo ari byo ni ikiganiro twagiranye na David nanjye yaravuze rimwe mu bikorane byanjye yavugiye ubutumwa hano nyine kuri arutari canke urusengero rwa kirangaha nyine kuri arutari kandi mwene wabo Justice yari umusiguzi wanjye muri Afrika y'Epfo aho ngiye gusubira kandi bava mu muryango mwiza inzu y'abapanekoti umuntu mwiza by'ukuri David yari ndibaza uwo mukuru igihe kimwe cy'amashengero ya Pantekoti yo ku isi yose no ku nama ya Pantekoti yo ku isi yose yari umwe mu bakuru kandi nyuma yanjye muri Leta Zunze Ubumwe maze agereye i Texas hamwe na mwene data Gordon Ritsey hanyuma rero nyine yatanguye kuvuga ubutumwa ahantu hose hatandukanye ariko icyabaye aho nibaza kuri mwene data w'igiciro yakoze ikosa neza nk'uko byonshikira cyanke uwo ari we wese wundi yatanguye akorana n'ibyiza n'ibibi yagumye avuga ibyerekeye Pistone University nahantu hamutumiye yibaza ko yariko arakora ibyiza kandi yariko aragaburira iyo mashini murabona nuko okunezerwa kandi si ibyo gusa ariko aba agwiza tunga ubutumwa bwiza bwuzuye bashigikira mu by'uburyo gikorane cyanje mwisi yose murabona ndakunda abo bantu murabona atankeka sinamera zinemeranya nabo ku bintu ngendegwa ko baba barekeye abo batanguriye ibintu ngendegwa ko byabo kandi ubacitse neza nkirindi edini iryo ari ryo ryose canke ikintu cyari cyo cyose murabona kandi uko biri ntibigerageza kuguma ari apa Pentecote ariko bagerageza kuvanga Pentecote n'ibindi byabyo hamwe kandi kubindaba nkujya mwene Dr. Presidente umuntu mwiza w'igitangaza nkujya yotegerejwe kumenya bikuye ibyerekeye ibyanditswe ku buryo igihe yabonye inkumi isinzira igerageza kugura amavuta igihe cyarenganye murabona mwibuke igihe yaza kugura amavuta nta mavuta yari asigaye ibyo ni ibyanditswe kandi yabwishengero ati duhe ku mavuta yanyu ariko ntiyayarose yashobora gusimbagurika yigera hejuru avuga mu ndimi nico cyari cyo cyose kindi ariko bijanye n'ijambo ry'Imana ubwaryo ntiyayarose kandi yari mu mwijima wo hanze kandi habaye amarira imiborogo no kujya na insya z'amenyo mu gihe umugeni yatoranijwe yari amaze kwinjira iyi inkumi y'ubwenge yari ifise amavuta mu itara ryayo rero ndandaza uwundi muntu ikintu kinaka cyashitse neza uwundi munsi uko biri ni uko aba bantu beza murabona bafise gatoya murazi cyo nshaka kuvuga ijambo mu bantu kandi ikintu cya mbere mwomenya bumva ko ari Imana ibikora kandi keshi ni umugwaniza abikora murabona Yesu Yesu yaronse akajyo kuja imbere ya Herode yaronse akajya imbere ya beshi kandi bashaka kumukoresha mu kirori murabona ibyo nibyo byonyine bagerageza gukora kuri Pentecote Pentecote yavuye muri ibyo bintu kugira ngo bibe ibitandukanye rero nkingurube mu byondo byayo nimbwa kubirutsi byayo basubiye ubugira kandi none ubu bari mu nama mpuzamashengero murabona ni bibi cyane ni akamara maza Imana igume ingira umuntu mutoya kandi aciye bugufi kugira ngo ishobore guhishura ukuri kwayo murabona sinshaka gukora ibyo na rimwe nta matara yakaka nta miriro n'imirabyo ku isi reka mfatane inzira n'abakeya b'umwami bakengeretse reka ngumane n'umwami rero tuvuge ibijanye n'Imana n'inama mpuzamashengero iriko irifatanya na Vatikano mwibaza yuko bashobora gufataniza hamwe ku ijambo mura bashobora mu idini ariko ntiboshobora ku ijambo murabona ni ibyo rero nta na kimwe cyo kugerira ko ibyumvikano murabona idini yose nico kimwe byose nico kimwe birajanye neza nyina n'umukobwa ariko hageze kuri iri jambo ndwanya gose aba metodisti n'abapabatisti n'abapresbiteriano nk'uko ndwanya katolika nk'uko na nyina n'umukobwa bijanye n'iri jambo niryo mpagaze ko murabona iri buri jambo ryose ryayo rero uyu mwene data w'agaciro we n'umugore wiwe n'abagenzi banje bo ku mutima beshi muri mwebwe mwarabonye ikinyamakuru aho ingene uwo mwene data w'agaciro yarungitswe n'Imana yashobora no kureka umugore we umuntu umwe yamubwiye yuko yasana Jacqueline Kennedy maze acasokoza imwe muri za nsokozo zigira umutwe munini ya n'ibindi nibiki yifatanya n'abantu ubwo bwoko igihe cyose kandi amaherezo umugabo mwiza atwara umugore mubi kimwe azohinduka umugore mwiza cyane nshaka kuvuga umugabo mwiza atwara umugore mubi kimwe umugore azohinduka umugore mwiza cyane umugabo ahinduka umugabo mubi nyereka abo mugendana nzokubarira uwo uriwe murabona ubana se naba ugasuneba nkawe irinde ibintu bica ibibatsi umunsi umwe namanutse aho bimba ubutare hariya hejuru ku misozi ku rubibe rwa Arizona na Mexico mwene data Sotman nanjye yicaye ngaha twari hariya turi kumwe maze ndinjira nimba ibimanyamakuru bisa neza n'inzahabu ariko uburyo bwonyine ushobora kuvuga yuko atari inzahabu bica ibibatsi gusumba inzahabu bica ibibatsi kandi inzahabu nica ibibatsi irakayangana murabona kandi uko byitwa n'inzahabu y'igifu nta nubwo ifise agaciro nk'urutare nk'urutare irimwo yitwa inzahabu itari iy'ukuri niyumvira yuko mu abahinga bavuga yuko amazina na aside ijojota n'ibindi bitigeze bishika ngaha abikwiriye kugira ngo bayikomeze bayishikane aho bayigira inzahabu rero iyi icaye ibibatsi kurusha ariko nifise ubumara muri yo kandi uko niko nyene bimeze kuri beshi mu bigira bizera b'abakristo murabona baca ibibatsi kandi nka Hollywood ariko ishengero rikayangana hamwe n'ubutumwa bwiza rero mushiki wacu umwe ngaha biri ahejeje kubinyere kereka yabaye mwiza abikwiriye akaja kuzana iki kinyamakuru Life iyi foto akayigira nini ya ijya y'abanyamakuru y'abamarayika indwi maze arayitora arayindungikira ni ijya foto kandi rero namba muca kurabanga nkuko yariko iragenda isubira kuduga ijya abamarayika bari bazanye ubutumwa bwabo yari mwishusho ya piramide neza na neza ibyo nababari ameza atatu imbere yuko bishike ngene byogenze sivyo kandi umarayika yaboneka gusumba abandi amababa yiwe ari inyuma ku mugongo inyuma ajyamye inyuma murabyibuka kandi navutse nti yari afise umutwe wiwe aza muri uyu muvuduko mbega ntimunabona amababa hariya kandi ngo uyu umarayika hariya neza neza nkuko byavuzwe rero imana yonyine niyo ishobora gukora ibyo bafise ifoto iri ngaha nayo y'umugore yavuze ati keshi abantu bavuga mukurobanura imwemu ndavuga nti uyu muntu atwikiriwe n'igitutu cy'urupfu igitutu cirabura rero bavuga bati emwe nibyo yivugira gusa murabona abo ni abantu badashobora kujana inzira yose ntibashobora kubibona bashobora kuvuza induru hamwe namwe bashobora kuvugana namwe ariko iyo hageze ku kwizera by'ukuri kose n'ubugingo n'umubiri byose ntibashobora kubikora rero ariko murabona namba imana ibirimo kandi ivuga ukuri iki n'igihe cya nyuma cy'amateka aya ni aya nyuma mu mateka y'isi birarangiye ntagiye kizongera kubaho umunsi umwe imana iriko iremeza ibintu byose haba mu buryo bwa mwemu no mu bw'ubumenyi igihe navuga ndi umuhungu mutoyi nti inkingi y'umuco yasa n'inyenyeri ni bangahe babyibuka ibihe bya kera bahora babyita inyenyeri igihe byaboneka ngaha ku ruzi igihe yavuga ati nk'uko Yohana umubatizi yarungiswe rero amaherezo ijya yaramanutse maze ifoto irafatwa twahora dufise imwe hano hantu hanaka yego bavuze ko iri hirya sishobora kuyibona ubushakashatsi bugaragaza ko ari ukuri hanyuma rero kuvuga ko abantu batwikiriwe n'ibitutu rero yari umugore ifoto ngiyo isanzwe nk'iyindi foto isanzwe nk'uwo ufoto yino icuma navuze umuntu yariko arabyibaza ko hanyuma abwira uwo mugore ati utwikiriwe n'igitutu cy'urupfu cya kanseri hariho igitutu cirabura yarahindukiye maze afata ifoto y'umugore ari hano kugira ashinge intaye hanyuma nkumbure hariya mu ijoro ku byo nzi murabona ubu ujya mugore yambaye inkofero yirabura hejuru yiwe ni byiza rero hari ibyemeza by'ubushakashatsi ko ibyo ari ukuri kandi vuba inyuma yaho ayo umugore yamenyeshejwe ko yakize baramufotoye kandi nticyari gihari ni igiki cyakubise ku ijisho rya kamera hanyuma niki cyakuwe kitari ku ijisho rya kamera igihe yabwirwa ko yakize murabona rero nkihagaze hano narababwiye ko abamarayika bariko baraza mwene data Fred umwe nabonye mwene data Fred akanya gahetse niyumvire ko yari hano ariko namubutse hano hanaka yo inyuma hano nibyo yari ahagaze kuko birometero bitatu birenga cyangwa birometero bibiri birenga yaho narindi yumvise igiturika yumvanya mu gigima hamwe n'ibindi gihe humvikana igiturika uko ni ukuri mwene data Fred kandi abamarayika bari hariya barungikanywe ubutumwa kandi hano iri mwishusho rya piramide nk'uwo naberetse uko byobaye hano ndababwira uko bazoba bahagaze imbere y'uko ngenda iyi foto ku yindi hose mu gihe barayifashe kugeza muri Mexico ari birometero 48 uca hejuru hamwe n'ibirometero 43 mu bwaguke uca hejuru aho atagukanya kwari guhari gukanya ntigushobora kurenga ibirometero 13 birenga canke 14 kuduka hanyuma bari hanze ahantu atashobora kuba ugukanya murabona kandi kicari nibaza ko hari ibirometero 43 hejuru hamwe n'ibirometero 48 mu bwakuke cyangwa ibyari nkumbure byari 40 cyangwa ibirometero 48 uca hejuru bamwe na 43 mu bwakuke kimwe ku kindi kinyamakuru Life carabivutse ko cyangwa ruko cyari ikihecuru ku cyangwa Life kinyamakuru Life niyumvira cyasohotse nkumbure ku wa 17 mu kwa gatanu ni ibyo rero ngicyo icyemezo cy'ubushakashatsi cyemeza ko ari ukuri nuko kubw'ibyo ntidukekeranya ko uko ari ukuri hoba ubushakashatsi no muri mwemu ibyavuzwe byarashitse rero ubutumwa bw'udushasharandwe mu mpera ubwo butumwa bwa bibiliya yose udushasharandwe twugara isezerano rishasha maze tukadomako ibikimenyetso uko ni ukuri rero turazi uko ariko biri mu buryo bw'ubuvugishwa mu buryo buryo bw'ubushakashatsi hamwe no mu buryo bw'ijambo bitatu byarabishingiye intaye ko ukuri kubw'ibyo turazi ko turi mu gihe cy'iherezo niho tugeze sinzi uko kingana jejewe ntazo tureka tumenya ibyo kuko kuza kwiwe kuzoba nk'igisuma mwijoro nshuti mwene data mushikanjereka atwitegure byo kuri reka twiwe twiyetse murabona kuko isi izobandanya itera imbere ntizobame ntizomenya ko byanabaye igihe umiryango ni y'imbabazi izugagwa imiryango y'imbabazi izugagwa abigisha batobandanya bigisha gakiza batuma abantu bihana babandanya neza nk'uko yamye niko byari mu bindi bihe kandi niko byamye mu niko bizoba muri iki gihe kandi izamugwa rizoba vuba kandi n'ingoga n'isi ntizomenya ko bagiye nibyo ntibazomenya na kimwe kuri ibyo araza amaze akamutwara mu ibanga ntangere bizoba byaheze ntibazomenya ko na kimwe kuri ibyo nuko mube mu gusenga mu nsengere nzobasengera ntituzi icyo gihe ngo azoba ari ryari ariko twizere ko ari hafi muce kure y'ibintu bicaye batse mugumane n'ubutumwa bwiza mugumane neza hariya rero maze musenge rero biri yanyandikiye ikete hano agapapuro nako maze avuga ko umuntu umwe ashaka guheza gito umwana namba ari byo ari kuri nibyo uduze ikiganza cawe namba muri ekuni kandi mwene data nevire kandi nibaza namba mushiki wacu kunanga yoza hano kubw'uno mwanya gusa kubwo guhezagira umwana ntidushaka gusigaza ikintu na kimwe ubu mwibuke nkano mango ejo mwijoro uhoraho niyabishaka nzoba ndi mu gisagara cya New York kandi tuzoca hariya ku rubuga rw'intambara kugwana intambara nziza y'ukwizera nkuntu uko neza hano gusa mushiki wacu namba bishoboka neza hano imbere hanyuma ndaza kubaterura ego mubyeyi urakoze hanyuma rero turi nibangahe bazosengera rero namba imana ibishatse ibyo nizera ko igomba kuwinga indwi namba ibintu byose ari byiza hamwe namwe ne data nevire kuwinga mu ndwi itsanzogaruka mu nzira ya Louisiana hanyuma mpagarare kubyikorane hano okwishengero ndashaka kubashimira mwese kubw'ubwitonzi bwanyu ujya mwigeme yandungikiye zijya mbombo hariya ndandabishimiye sinzi uwo ari we mwigeme umuntu umwe yandungikiye ikarato y'imbombo hamwe n'imikati sosa nk'uko zari byukuri ziryoshye ndahaze byukuri ubu kandi ndandamushimiye kandi mwibaza ko ari ibi bintu bitoya bitagira icyo bisigura atanki kabisigura ko ari agashimi gatoye kandi abandi bazanye utuganuke twabo tw'urukundo maze batwereka Billy Paul aradutanga n'ibindi ndandatwakiriye murabona ntimunsi uko ndabishima Imana ibahezagire nzo byibuka murabona ni kangahe we abyibuka ndababwira ukuri ko mwabigiriye umwe muri mwebwe muri bene data bari inyuma y'abandi nijewe mwabigiriye murabona rero imbabazi ziboneka igihe bimaze bitanzwe rero turafise abana bato babeza ngaha murashobora shaka mugume ngaha hanyuma muririmbe bazane hanyuma y'ibi ni byiza mwebwe bene data mutse ngaha gatoyi mana we nguyu wa mbere afise amaso matoyi gusa inginagina andaba na kamwe mwekeza umukobwa mutoyi niwe ishaholoze icyo zina rihambaye kuri jewe mwisunze umukobwa wanje yatahutse mwari muhaye atara navuka hamwe yobaye umukobwa no mwise shaholoze yategerezwa muzi n'amakuru sinzi yuko mubizi hamwe umugore wanje yobaye ari ngaha birashoboka ko yoravye ubwo ni ubwoko bw'umwambaro umukobwa wanje yari yambaye umunsi ashikane guhoraho ikibondo shaholoze nkumbure uyu mwana Yesu uyu yobaho yemwe Imana yatwaye ubi wanje nirihe zina ryawe ry'umuryango mupfasoni na mwoba mupfa muri iki gisagara Chicago mwene data na mushiki wacu Goodman Imana ibahezagire murazi ishaho wanje mutoyi yasa uko nyene sinibaza ko hoba hari umuntu yibuka ukungene yasa yarafise amaso matoyi nginagina nk'uko nka nyina gakobwa keza gatoyi n'imishatsi yirabura gusa nka afise imyaka ingahe y'umwana amezi atanu yarafise amezi umunani igihe Imana yamuhamagara naramubonye nyuma yaho gatoyi murazi iyo nkuru murayifise muhira ku ibande shaholoze ryavuye mu ijambo narihinduye rivuye mu ishugwe rya Habasareti kandi yari akeneye rimwe muri iyo kuri ya rutari yiwe hanyuma yararitoye murabona kandi tuzosubira ku banese shaho wanyu mutoyi yoba kugira ashitse ubuzima yobayeho ngaha ku isi kandi se yobana namwe mu bwiza nk'uko numva ko shaho wanje mutoyi azobana nanje mumeze gute murabona muravuga umuntu mutoyi w'igikundiro nimwitegerezo yo aguma amwenyuranga gusa nimuze twunamika imitwe yacu mana mukunzi mugiye mfise akaganuke gatoyisha holoze mutoyi urazi mu mutima wanje umwami icyo niyumvira ku buryo ntategerezwa kubivuga umwami mana aragaheza gikwawe aha imitima yacu tubuyenge nkutu Hezagira inzu ya Godumani reka abavyeyi bubahwe ico bari ubu kugira akabuyenge nkaka mu nzu ese ko guma mu nzu yabo mwami kandi nimba hariho ejo ese mugira umukenyezi w'igikundiro wejo hatsotsa kandi ubu mwami mana mukubaha ico wadutumye gukora twisunze ivyo wakoze wafashe abana bato mu maboko yawe hanyuma urabahezagira Hanyuma wavuze uti nimureka abana batoyi batsa hondi kandi banzaniye abana jewe umusavyi wawe nkuko wabwiye umusavyi abasavyi bawe kubandanya igikorwa cawe kandi aha harahagaza abakozi bawe mwene data Neville hamwe na mwene data data kamsi na jewe ubwanje kandi rero mwami imana kuva mu maboko ya se na nyina turaguhaye uyu mwana Shaholos Godman uwo tugushikaniye kubw'ubuzima bw'igikorwa mu izina rya Yesu Kristo amen imana ibahezagire abana batanu yo atarimu Yesu kuno ari vyiza imana guhezagire mwene data Godman imana guhezagire mushiki wacu Godman kandi umwami ahezagire shaho mutoyi umeze gute mwene data rero hinge turabe na Arnett nivyo William Arnett James William Arnett uwo ni umuhungu mwiza murazi ikintu kinaka dusangiye jewe nawe ubwambere amazina hanyuma ikindi nuko dusokotse imishatsi cyo kimwe murabona ni umuhungu mwiza Jimmy yumvire hamwe mwo mwita James aho rero ni byiza mbega ndashobora kumufata sinzi ubu Jimmy rero turi abagenzi ba hafi urabizi siko ni byiza nimuze twunamika imitwe yacu Mwami mana wewe warahezagije inzu ya Arnett uyu mwana mutoyi w'umuhungu kandi ndasenga ko hezagira se nyina n'abakunzi bose boni abakristo Yesu kuno yuse yagwanye ibikomeye ayo masigareti n'ibintu bitandukanye kupa umunsi umwe byaje biciye muri nikora hagize Yare ameze nkawa mugore yashishikaye agira umwete ko yo ategerezwa gushika hariya Naho urudandazwa rwiwe rwamupfanye ibintu byose bisa nibyariko biramupfana yabandanije afata igice kinaka acamafaranga yiwe aja mu mibonano inyuma y'iyindi kugeza igitondo byashikiye yarize ko byari kuba rero arazanye uyu muhungu mutoyi wamuhezagije we mana icamwa cy'ubwiyunge bwabo ndahezagiye uyu mwana James William Arnett mu izina rya Yesu Kristo muhe ubuzima burebure mugira umugabo akwiriye ubutumwa bwawe bw'ejo hazotsa nimba hariho ejo hazotsa kandi herezo mu bwami butsotsa reka tube tubane nda abasabyi bawe turamurambitse kibiganza kandi mushikaniye Yesu Kristo kubw'ubuzima bw'ibikorwa amen muhezagikwe imana guhezagire mwene data murafisa abandi babiri aba ni bamwe ni byiza andizera mwoshobora nkumbore kunterura aho jewe no bateruye uyu ni Alfred na Martha reka gusikoraniro ndashaka ko babona abo bana ndibaza ko igihe bakiri bato bararyoshe rero reka tubarambike kibiganza kwa kundi nyene mana mushobora byose twebwe abasabyi bawe turambitse ibiganza kuri aba bana mutoyi na mushiki uyu mwana duhejeje kugushikanira ngaha turambitse kibiganza ibiganza byacu kubwo kuba gushikanira kuva kuri nyina na se tubashyize mu biganza bya Yesu Kristo kubw'ubuzima bw'igikorwa mu izina rya Yesu Kristo amen imana iguhezagire Arna Mart mushikanje ni byiza cyane gusubira kubona umwami abane nawe Uyu mugenzi mutoyi mana we ni umuhungu mwiza kera narashobora gukora imishatsi yanje nkuko murabona yitwa nde Hair Kate Work mbega umuhungu mwiza ndiyumvira ko ntabizi gusa murabona arandaba uko yishaki ndashobora kumuterura ni soga Kate yo ni umuhungu mwiza nibyo Mbega si umuhungu mutoya w'igikundiro Harriet. Harriet Turk Kate Work. Mana mushobora byose kuva mu maboko y'ababyeyi dushize umwana Terry Kate Work mu maboko ya Yesu Kristo tumushitse ko ibiganza tumuragiza imana mushobora byose nkuko se na nyina bavyivuje yuko uyu mwana yorerewe musi yububasha bw'imana nimba hari ejo hazoza mugira umukozi abereye kugushikanirwa kuko twebwe abakozi bawe dushitse ibiganza hejuru uyu mwana kandi tumushikanye umwami Yesu Kristo. Amen. Amen. Uheza gikwe mwene data wake. Mbega uyu ni mushiki wacu wake. Ni byiza cyane. Ufise umuhungu mwiza kandi Imana iguheza gire ni byiza. Mugenzi, ego. Aka gakobwa gatoya mbega mwene tata Grismes niwe Gabri ibyo birangora ndazi mwene tata Grismes nguma niyumvira mwene tata Gabi yazanye uyu mukobwa mutoyi kandi gihe yavuka yarafise ikibyimba mu maso hiwe hanyuma naramusengeye hanyuma icyo kibyimba kirimuka ubu rero bashaka gusenga kubera mbega ababyeyi biwe ni abakristo si abakristo kandi barafise ubwo bako imwe mu mbiri ko irica uwo mwana kandi bashaka ko yokwimuka rero dusenge mwami Yesu hejuru y'uyu mwana mugihe yegamiye urutoro arutari uwo wari waramweretse ubuntu gukora ikibyimba mu kanwa kiwe ubu naho imwe mu mbiri gerageza gutwara ubuzima bw'uyu mwana ntanyeka kubyo wakoresheje uyu mukobwa no gutegura akubikora hanyuma satani ariko aragerageza guhonyanga uwo mugambi ko bw'ibyo twerukanye Satani mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo akureho ukuboko kwiwe nawe nyine kuri uyu mwana mugihe tumuhaye umwami Yesu Kristo kubw'ibwiza bw'Imana. Amen. Mwene data Gabri wizere umwana aracyayi muto cyane kugira agire ukwizera ariko bizokoreka ndamukunda nawe gute arahebuje. Ubu muntu wese nasezeranyira ijoro yuko nahojeje isaha 2 n'igice n'igice isaha 2 n'igice rero kubyivyo nsigiranye igice c'isaha sinzi rero ico ndi bukore birashoboka ko buba burebure gusombaho ariko reka gusa tu ndanezerewe kubona mwene data doce ngaha iki gitondo kandi sinzi aho wundi mugabo yo yaroye ariko iki gitondo namba afise uza inyuma yiwe haracicaye umuntu hariya inyuma yari uza inyuma yiwe navuze ati mwene data doce ninde nabanda nije ndaba inyuma hanyuma nashatse kumwita uko kandi nari maze kwijira cyane mu butumwa urazi mwene data doci usa nuko wahora ndanezerwe cyane kumubona ameze uko mu minsi yahera gusana nahamagwaye kuri telefone kure na kure kugira ndamusengera ubugira kandi yuko hari ikintu kinaka cyari cyamushikiye mwene data doci nibaza ko afise imyaka 90 cyanke 91 ni 90 ndibaza cyanke 91 kandi umubiri nawe uriko uradende bukigwa ariko amarushwa y'umugororotse ni menshi ariko uhora hayamukiza yose kandi igihe kimwe igihe umubiri uzogera aho udashobora gusubira kuyumanganya ndazi yuko afashe ikiganza kinaka naho woba usigaye uri urushi rw'ivu imana yasezeranye kukuwuzura kandi mu gihe cy'iherezo kandi ibyo ndabishimira ndibuka mwene data doshi igihe yaza mu kidengeri nga kugira abatizwe mu izina rya Yesu Kristo kandi nta n'impunzu yari afise ngo abatirizwemo ariko yashaka kugenda uko biri kose kandi imana yahezagiye uyo mugabo iyumvire namwe amaze kurenza imyaka 20 kuyo imana yamusezeraniye murabona ni umwe nimwumva ubwo buntu kandi hamwe no kuba yararyamye urya munsi kubw'ikibazo cy'umutima n'ingorane y'umutima murabona hejuru y'ibyo kandi imana ntiyaretse gukiza uwo mugabo no kumuhagurutsa hariya ubwo nyene kandi ndizera ko uva icyo gihe umuganga wiwe yarapfuye uko ni kuri kundumva ko ego uwo nawe ni umuganga w'umuyuda yamuvura n'ibindi kandi yahagaze mu nyubakwa hanyuma arabwira arambira ibimwerekeye yarapfuye murabona mana we urukundo rwawe ruhebuje rungana gute ewe mwami ese ukuntu urukundo rwawe ruhambaye rero turafise udutambara duke inga tugira dusengere mu kanya gatoye gusa ariko ngira umvuge gatoye kukwizera hanyuma turaraba icyo mwami aturongorera ko ibyo tugiye kuzokora no kubandanya rero reka tubimurekere nibwo buryo bwiza yo twicaranye hano uho mwijuru navuganye na bamwe mu bagenzi banje uno munsi igihe nasohotse muri Brebrai hariya navuze nti muragumanga kubyigikorane yego navuze nti bava binsaba kugendesha imodoka kugeza isaha zitandatu canke indwi babiteguriye gushika muhiri saa cumi na zibiri mu gitondo hariya akure mwibuke boni abantu bandi bararuha nkanje hariya epfo ni tesinasi no mu micungararo aho bagenda imana ibahezagire hari ibintu byinshi nashoboye kuvuga ndavuga cyane gusa umwanya wose ariko sisi ndabona keshi rero mbamba mbashaka gusa kuvugana namwe uko biri kose ariko hamwe ntobabwira ibyo ndabiyumvira ko byose ngaha murabona nshaka kuyaga nabo bene data bamwe muri bo barangije amakoraniro yabo mwene data Jackson ngaha kino gitondo yatanze ko yasiguye y'ururimi tutazi uko mwene data munaka yavutse kandi kwemeza kandi rugashigikira yuko yari imana mwabonye ntiyigeze avuga ko byari ikinyoma ntiyigeze avuga ntibyari ntibyari uko yagabishije gusa kumviriza murabona murabona rero mwene data Junior yari ngaha kino gitondo kandi yasezeye ishengero ryewe kandi ndataura yuko bajya abandi bene data bavuye epfo aya ni mashengero kuva ngaha Salzburg kandi mwene data Roda yari ngaha kino gitondo isinzi nimba bari ngaha rino joro canke atariho bari ni byiza ngaha ubugira kandi rino joro rero umwami aguheze gre mwene data rodora wewe sinshobora gusa kuvuga gusa ibyo niyumvira ariko birashoboka rero nitwashika ko kujya ruzi ndashaka kwicarana namwe gusa imyaka ibihumbi cumi hamwe na buri muntu wese murabona rero murabona tuzobivuga ubugira kandi mu gihe ibyimbugwa byetse hanyuma bimbutsi bakaba ari bake mureke tubivuge ko dushimitse byoshoboka ko hari umunyabyaha yicaye ngaha ashobora kuba hari umuntu munaka rijo yo shobora guhindura intumbero yose kanaka kandi namba atari cyo gihe kino gitondo rino joro ibitabo bishobora kugagwa mwibuke ntihazobaho ukundi abazokwinjira igihe ayo mazina azocungurwa kuva ubu umuntu wese yumvirize neza cyane imbere y'uko nsoma ibyanditswe bose abacunguye imana yashyize amazina yabo mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama imbere yo kuremwa ku isi nibangahe bazi ibyo ni ibyanditswe kandi antikristo mu minsi ya nyuma azoba asa cyane nk'ikintu nyacu ishengero ry'ukuri ikintu cyose nk'uko yuda yari gushikaho azohenda n'abaturanijwe yaba byoshoboka uko ni kuri ariko nta muntu yoza kuri yesu kristo imana itamugiri itamurungitse hamwe nabo bose imana yamuhaye kandi niyafata cyane gitabo izina rya nyuma murabona bose mu gihe cya ruteri yarabasoye bose mu gihe cya wese yarabasoye bose mu gihe bitandukanye n'igihe cya panikoti yarabasoye bari ngaha ntibazocigwa urubanza hamwe nabo bariko barazamugwa kandi rero igihe izina rya nyuma rizotangarizwa iryashyizwe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama uwishwe imbere y'ukuremwa ku isi igihe rya zina rya nyuma ryacunguwe igikorwa ciwe kiba kirangiye araza gusa icyo yacunguye ibyo bituma imitima yacu ivirirana ariko nibyaba imyaka igihumbi nyuma nta n'umwe azocungurwa kandi nta n'umwe azocungurwa kiretse abashyizwe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama imbere yo ku isi iremwa nibande nsinzi nta muntu n'umwe abizi murabona imana yonyine gusa ndizera yuko umwe wese muri twebwe amazina yacu ari muri icyo gitabo nimba ijyanje ririmwo ndizeye atankiga ko nzoba hariya namba ataririmwo sinzoba hariya nk'uko ko murabona ibyo biraba imana gusa nicyo gituma bitava kugomba k'umuntu cyangwa kugushimika kwiwe ariko biva ku mana igira ikigongwe murabona ubu mureke rero twiyegeretse ijambo mukubaha ntangere kandi bivuye ku mutima kandi nibaza yuko icyo ni kintu kimwe dutegerezwa gukora murabona mureke duhagarike bitagira ikimazi byinshi mwubahe bivuye ku mutima nabonye kuno kwihana igihe kimwe igihe ba kumbonesha kure igihe bari bafise igikorane cya Billy Graham ariko hariya hanze muri California umugabo yigishije ubutumwa bwiza cyane rya joro ryahetse yigishije cya kintu nyine cyo nigishije si kera cyane kuri Daniyeli wagezwe ku munzane basanga ntushitse ni bangahe babonye ibyo benshi muri mwebwe ndibaza murabe mwarabonye abo bantu baza bavuye mu mirongo bahekenya jojo batwenga abi kubitana ingumu ko suku guca hagati y'urupfu n'ubugingo si kugucha hagati y'urupfu n'ubugingo uko si ugusaba imbabazi kubwo icaha no kwihana murabona gusa nico gusabira ibyo yavuze gufata ingingo kandi gufata ingingo ugukabije si kintu ni ubusa utegerezwa kwihana ibyaha maze ukabivamwo kandi birubwiwe yavuze ati byemetsa yuko mu bihumbi mirongo itatu ntushobora kuronka mirongo itatu mu mwaka yavuze hirya yejo ati mbega New York ifise ikibazo nyabaki nari ifise igikorane gihambaye hajya hanyuma haba iki icaha ni kibi cyane kurusha uko cyari kimeze kandi baye biraba birabandanya bibana bicane ntihazobana ukwihana kw'igihugu cyose igihugu cyaragiye gusa mwebwe abantu ku giti cyabo kandi vuba ibyo bizohera nimba bitarahera ubu mwebwe mu byandike gusa mwebwe abana bato mubone ni gushika hehe mwene data Braname si mwene data Braname yuko ibyo navutse ko ari ukuri canke ikinyoma icyaha kizorushiriza kwiyongera gushika aho umunsi umwe ikirere kizokwa ku muriro kigatibukira ku isi isi nayo izosha no muriro utazima ariko abacunguwe ntibazoba bakiringa ico gihe bazoba bagiye ubu mu gitabo cy'Uwera Mariko igice cya 11 Yohana wa mbere igice cya 4 ku murongo wa 4 no muri Mateyo 28 ku murongo wa 22 shaka gusoma ubu rero ubwa mbere nshaka gusoma kuva muri Uwera Mariko igice cya 11 n'umurongo wa 12 gushika ku mirongo ya 24 mwumvirize neza cyane ubu mugiye dusoma kandi ubu ibi biraza kwisunga igishanga naye gitoye kandi amajambo make y'ukuremesha kandi rero turaza kumubona icyo umwami ashaka ko dukora umuntu wese gusagume yicaye kandi musenge ubu mugiye dusoma Mariko 11 ku mirongo ya 12 bukeye igihe bamaze kuva i Betaniya yumva arashonje akiri kura abona umusokone uri kw'amababi arawegera ngo akumbure yogira ica usanga kwawushyitse ko ntiyagira icya usanga katari amababi kuko ya kitari gihe cyo kwama cy'umusokone Yesu arawubwira ati ntugapfe hari ntugapfe hari uriye ku nsukoni zawuhereye ubu ugashyitsa ibihe bidashira abigishwa biwe barabyumva bashyika i Yerusalemu yinjira mu rusengero atangura guhindura hanze abarundanirizamwo n'abaranguriramwo ahenura ameza y'abavunja amahera y'intebe z'abariko baragura kw'inuma ntiyakundira umuntu n'umwe guhita mu rusengero atwaye ikintu cyo mu mbobovu arigisha ababwira ati mbega ntibyanditswe ngo ingoro yanjizo kwitwa inzu yo gusengera hamwe n'amabanga yose ariko mwebwe mwahinduye nk'isenga ry'abambuzi abaherezi bakuru n'abanyabwenge b'ibyanditswe babyumvise barondera ingene bo mwica kuko bamutinya kuko abantu bose batangazwa n'inyigisho ziwe iyo bugorovye amava mu gisagara bukeye bwaho kare kare uwo ni wundi munsi babona wa musukoni waherereye ku mizi wakabiranye mu masaha 24 igitangaza cari cabaye amaze kuyibwira ati nta muntu azokurya ko nta kintu gisa nk'icyo cabaye ico gihe ariko bukeye bwaho warumye Petero yibutse aramubwira ati mwigisha ehe wa musukoni wapfumwe wakabiranye Yesu aramwishura arababwira ati mwamanu kwizera Imana ndababwira ukuri yuko umuntu wese yobabwira uyu musozi ati shinguka utabwe mu kiyaga ntabikekiranye mu mutima ariko akizira yuko icyo avuze gikorwa azokibona nico gitumye mbabwira yuko ibyo musenga acanye musaba byose mwize yuko mubihawe kandi muzobibona kandi nimwahagararana mwagarara musenga nihaba hari icyo mupfa n'uwundi mukimuharire ngo so mwijuru nawe abaharire ibyaha byanyu ariko nimutaharira abandi naso mwijuru ntazobaharira ibyaha byanyu niko bitegerezwa kumera ubu nshaka gusoma icyete cya mbere cya Yohana kane ku murongo wa kane mweho murabava ku mana bana bato kandi babandi mwarabanesheje kuko mwumvirize neza uri muri mwebwe aruta bari mubisi noshobora kandi gusubira kubisoma mweho murabava ku mana bana bato kandi babandi mwarabanesheje ariko vuga anti ariko avuga anti Kristo kuko uri mwebwe aruta uri mubisi isigara zina zibiri murabona we isigaye zina mupfukwa we uri mubisi nawe uri muri mwebwe uri muri mwebwe aruta ari abari mubisi rero igice cya 28 cyo muri uwera Matayo na numurongo wa 22 mubigishe kwitondera ibyo nabageze byose umve ndi kumwe namwe iminsi yose gushitsa ku muhero w'isi rero ikigwa kivuye muri ibyo iri joro ndashaka kubikoresha nk'ikigwa uri muri mwebwe kandi kuri ibi ndashaka kubaka ukwizera tankeka kubwa igikorwa cy'amasengesho kandi tudatebye rero ni kuki nabibabwiye ndakunda kuberekeza ku bintu bimaze kuba kandi nk'uko bisanzwe ndarindira nkabaza gushika aho kwishengera kugira ngo ndababwire ibyabaye hanyuma namba abandi bakunda kubyumva bashobora kubicakira biciye ku mabande ariko ndarindira gushika ngeze ngaha kandi hariho n'imiburi iburi kuri icyo gikorwa cyabaye mpaka mpava ndabibabwira mu kanya kaza hano hari abagabo bibyabona bene data b'abakristo umwe muri bo niho yari mwene data Backwood uwundi yari ahari yari mwene data David Wood uwundi yari hano yari mwene data Evans no muhungu wiwe Ronald uwundi yari ahari ni umudiakoni wacu w'umwubahwa mwene data War n'uwundi yari ahari yari mwene data man mbega yo bari hano wo muri New Albany umuvugabutumwa wo muri Methodiste uwo nabatije mu izina rya Yesu Kristo haraheze igihe gito nawe nyene niho yari igihe ibyo byashika haraheze igihe nk'imyaka mikenya ifise umutwaro undemereye kugikiriza cyanje mu mutima wanje numva nkaho noba narakoze ikintu kibi kandi nasuzumye ubuzima bwanje ahana hariya kugira ngo mbone kitagenda neza mwami namba narakoze ikintu kibi rero bimpishurire gusa kitagenda neza rero nzoca ndagitunganya ariko nta cha mishuriwe navuze nti noba natsitaje umuntu hoba hari umuntu ntakoze noba nsenga ibikwiye mbega nosoma nkasenga kandi navuze nti bimpishurire narakoreye nabi umuntu hano hanakandama narabikoze nzotunganya ibyo bintu binyereke gusa sinkeneye uwo mutwaro kandi kuva imyaka itanu ukuva mvuye ku gikorwa hari umutwaro uremereye umutima wanje naragiye mu misozi naragiye ku nkombe y'ikiyaga naragiye ahantu hose narasenze ndasenga ariko ibyo ntibyahetse kandi nariyumviriye kuri ibyo namba hari icyo nakoze ariko ibyo igihe cyose byaranse guhera nari gusa nko mubaja nk'uko kandi biratangaje ko ibi byaciye bikugwaho mu gihe ubutumwa bwoboneka murabona bw'igitondo rero yo bari imana yagumye kuri byo sindabyeze murabona je ibyo bintu byose byari muri jewe murashobora kwiyumvira ikiri mu mutima w'umuntu iyo mubyihanganye murabona kugira ngo mwiyumvire kubiri ko biraba kandi mukamenya kubibwira abantu munsi ko hariho bamwe baza gufata inzira mbi kandi ko bamwe baza kuja aha abandi hariya kandi murabizi ngene bimeze kandi bamwe bazokwizera abandi nabo oya kandi ariko nibyo mutegerezwa kwihanganira ni gute no bivuga ntababaje ni gute mwoshobora kubivuga ko ibyo bigiye kumungiro ni gute woshobora kubivuga kugira ngo wereke abo bantu ko atari bo utoye ko ubakunda ni gute mwoshobora gukomera no gushikana umugabo mwerekana urukundo kandi mugenzi ni gute utobyerekana kandi rero ndakabihanirwa n'intavyerekana murabona kandi ni ivyo murabona ntibitangaje cyo bibatuma mugira uruhagarara kandi mugatakaza ingufu nariko manuka mvambandu kambayira zona kugira ngo muhure n'umugwi wa mwene data bahano bahano twama tujana gushinga muri Colorado buri mwaka rera abantu bamwe bari biyumviriye bati kubera iki muhiga n'igiki kibibatera murabona hano muri ko muruzuza nanje ngabanyaho jewe n'ujuje rero ndashobora kugabanya murabona rero singenda gusa kugira ngo ndase kunyamaswa rero abantu bose tujana barazi yuko nja kumitwe inyamaswa amajana kandi sindazikoreko sinshobora kubikora rero ngaha ntagiye kinini yagishitse natangwe kurase bikoko by'abakristo babagwiza tunge gihe baza hari yamaze bavuga bati bere mfatira ikigabo mfatira ikigore mfatira inyemera nini yafatira iki ikiriye kindi narasohoka amaze nkarasa akuvu buryo bw'ubu bafu mwami yarafashe kuraba yarafasha kuraba no kubona igikoko kandi nk'umuntu azi kurasa rero narabigema kandi bicara gusa hafi maze bakavuga ibyerekeye urudandazwa kwabo hanyuma umwami yarambuye kudasubira kubikora kandi nini yumviriye nabi kuri ibyo kubw'ibyo namusezeraniye ko ntobisubira kubikora oya navuze nti namba ari byuta kandi umuntu munakabikeneye nzobikora ariko batabikeneye sinzobikora abo bagabo nyene bafise amahera menshi yo kugura inka n'ibindi rero ntobikorera iki reka igikoko kibeho namba utagiye kugikoresha rero nayo gusa kugira ngo mbeje nyene kandi umuntu wese yigeze kuca guhiga ari kumwe nanje arazi ko nta higa ndi kumwe n'uwo ari we wese ngenda ukwanje kugira ngo mbeje nyene njane nabo kugira ngo tugire ugufatanya mu ijoro ukuba hariya no gusenga n'ibindi ariko hariho abandi bakoze b'Imana benshi hariya hariho hejuru mu misozi uyu mwaka hari ya mwene data Palmer nibaza ko namubonye hano hana kamukanya gashitse nguyu yicaye ngaha mwene data Palmer kandi hari mwene data Bob Robert hari ingaha iki gitondo namwumvise asemera ahantu hana kanibaza ko akiri ngaha kandi rero hari mwene data na Martin aho hari babiri nibaza ko bari ngaha abo ba Martin bari ngaha mwene data uwo mwene data Martin mwarampamagaye wa musi byari byiza urya mungu yarakizo urya mwene data umukozi w'Imana uri ngaha ubona senge ku telefone wa musi nindi bagizi nagiwe wi karsansi hariya uwo mugore wiwe yaramamagaye umugabo yari abyimbye cyane mu rubavu kandi afise umururumbo mwishi ariko arapfa uwo mugabo nyene yari yahamagawe mu gikorane cha Little Rook cyanke Hot Springs yari muri ico gikorane kandi n'umugabo wasaneza namba taringa nibaza ko ataja guhaguruka ubu na gato ariko ndi bagizi nagiwe sishobora kwibuka izina giwe Brer mwene data Brer umuntu umwe yemwe rero yari mu gikorane Ritoroxi nibangaye bari ishaka kuvuga ihotel Prix nibangaye bari muri ico gikorane kandi mwe mugera yahamagaye uwo musore maza mubwira ko Diamond yariko igeregeza kumutuma anyanka kuvuga ko nari umuhanuzi w'ikinyoma kandi uwo muntu ashinze intaye ko ukwari kuri murabona icyo Diamond yariko irakora uwo mugabo ntaja kubaganga ntiyizera kuja kubaganga ariko Satani yari aziko indwara yari giye kumukubita kandi yoshobora kumwica hariya nyine murabona ko bw'ivyo yari kageregeza kumutuma anyanka kandi mwemu yera mu bantu yaramuhamagaye maze aramubwira kutabikora uwo mugabo w'umunyamahanga yaramuhamagaye ngo ntabikore kandi irindi joro gore we yaramamagaye kandi avuga ati bwene data Braname nibaza ko ariko arapfa yavuze ati aravyimvye hose kandi umurumbo wiwe uri ari hafi yo gutaho umutwe kandi yavuze ati kintu cha nyuma yavuze ati hamagara mwene data Braname navuze ati hari kintu ufise ingoto yawe irimwa agatambara oya ntari Texas yari Kansasi kandi navuze nti urafise ikintu yavuze ati ndibaze igisikafu ciwe navuze nti rero shire kiganza chawe kuri ico gisikafu maze ufate telefone mu kindi kiganza rero narasenze kandi nsaba Imana kugira imbabazi zino kwigizayo uwo mwasi rero yaragiye maze arambika ico gisikafu ukuri uwo mugabo kandi bukeye uwo mugabo yarampamagaye rero niko mu masaha 24 canke mu misi yaho mwene data wagaciro sindamubona iri joro mwene data Roy Robertson kandi igihe kimwe murabizi mwene data Roy yari nk'umuntu w'umusirikare nambari yari ngaha nini nizigiye ko atahura kuko sisi sindabicira ko iteka ariko ikintu cyose kirimwo umutsa umukazo yari afisi imeta rya Serge mu gisirikare murabizi kandi tegezwa gusa unumenyera gukorana n'abantu nk'uko bakorana mu gisikare yemwe ibi bintu bya mwemu n'ibyo wundi muntu atari we ariko umwami yaramuzigamye yashobora kuba yarapfuye bamurekeye aho nk'uwapfuye igihe kirekire umwami yaramukijije arakurikiranwa akupfa ico gihe ariko ibi bintu byose bya mwemu ntiyari abizi n'ibyo byerekwa kandi ngaha nagiye kirekire gishitse beshi bari bako iyere kwa cyahawe mwene dataraho imbere yuko cyahari yaho yambonye mpagaze hejuru ku musozi hari ya muri urya muco nijwe rivuye kuri jewe byakuye gukekeranya kose kuri mwene dataraho kandi muri rya joro rindi yarakubiswe gushika naragwara kandi agira mu rurumbo mwishi cyane nibindi rero umuganga yamuhaye umuti n'ikintu cyose kandi ntacho byamumariye kandi yanashitse ahantu gushikaho ntashobora gusubira kwinyiganyiza amaguru yiwe nibindi byari nk'ibyanda ndaraye nk'ibyanda ndaraye kandi uwo mwene data mukundwa yarashwe acikwamwo ibipaci kamwe ibipande n'igisasu cy'umu cyamuturikire ko kivuye ku nko cy'uburemere bwo mu mirongo umunani n'umunani mwo bwa mirongo umunani n'umunani y'abadagi kandi byonyine byari nibaza ko umugwe wiwe wose wari wishwe kiretse we kandi yari yahariya yacitsemwe ibipande none murazi byabaye nabwiye umugore wiwe w'umwubahwa mushiki wacu Robertson ngo yavutse ati navutse nti hari kintu umufise aho yavutse ati mfise agatambara mwigeze gusengera genda ugatore kandi na Texon maze akarambika kibiganza nuko ndasenga ndakankamira kandi mvuga nti mushiki wacu Robertson bigiye guhera aho nyine ikintu kinaka kibwira kiti bigiye guhera bivuge kandi mu gice cy'isaha mu rurumbo wari wahetse yari umugikone arondira ikintu cyo kujya murabona icyo ndi kongerageza kuvuga nti mukigere mutaye byizigiro nimwemereye satani kubabwira iki ibintu bibi kuri jewe nkuko hariho byinshi ariko mugumane ibyo byizigiro kuko mutabikoze ntibizoshika ntimundabe nk'umuntu ndi umuntu yuzuye amakosa ariko murabe icyo ndamuvuga ko niwe igihe twari mu Colorado murabona igihe twari hariya hejuru twaragarutse kandi hariya humye gose ibikoko byo guhiga ntibyaboneka mwene data waraje umwami yaramuhezage amuha igisibo cyiza kandi twari tubinezerewe gose bwari ubwa mbere yegera higwa mu ishyamba kandi umwami yaramuhezage kandi nari narashe igisibo kinini ya nari maze imyaka 20 ndindiriye ndakira bamwe ni data Paxson nanje twagihize igihe kirekire kandi gihe nana akasi nkoho yanje hariya mu karere gashushe kayiduka na mu ubukanyi ukubiko bw'amasase bwarabyimbye naho yari arambitse bwitarubindi kandi yarasa ku ruhande ama santimetero menshi maze igema icyo gikoko gihagaze hagati y'ibiti aho itotegerejwe kuyigema munsi yaho ibyo bikaba byari kuba byayishe mu kanya isase ata kuyica rubi ariko yayigemye hejuru rwose yo ku buryo yayisimbye wamenga yasimbye nk'uko kandi mbere yari kumwe nanje maze aravuga ati yayigemye kandi nanje niyumviriye ko yayigemye ariko otuge hariya ntibyari uko yavuze ati wagemye igiti narabye hejuru no hasi nta kimenyetso cyari ku giti hanyuma nja kuyirondera hanyuma hazi kimenyetso cy'imburi hariho nk'abantu ijana hejuru yacu mwene data Palmer n'abandi nibyabona byibyo kandi mwene data Evans nibyo byari hariya mwene data warashi Evans n'umuhungu wiwe Rani nibaza ko nabahamagaye haciye akanyagatoye kandi abantu benshi bari bagiye haruguru yacu ibyo bita inkambi y'inkaho baragira inka baguma abandi kandi batwara amafarasi bakarinda inka zitandukanye naho ramara igihe muri ibyo nkambi ubwanje nkaragira izo nka kandi nka zigumitsa ukwazo hanyuma rero muri iyo hariya nk'abantu ijana ariko umuntu wese arazi yuko muri ako karere yo batangaje ko haja kuba igihe hose byiza hoca hapfa ubwo nyine icyo gituma mwene data Paramus nanjye twahavuye kare kuko bari bafise imodoka y'ibitetsi bitatu gusa kandi bategezwa kuba ngaho kuko ikirere kimeze uko ari ngaho kandi washobora kuguma ngaho amahinga menshi rero bavuze bati hari igihusi kiriko kiraza batangaza ibyo ikirere ibinyamakuru radio umugwi ukundi ibintu nka byose byari hirya no hino hariya byarahavuye ariko mwene data bari bafise uruhusha rwo kwica inyemera zibiri kandi ntibashaka kugenda rero nanavuze ati rero turasigara ariko narifise igikorane cegereje nko mu minsi itandatu kandi nategerezwa gusubira Texon rero umugore wanje ntumaze imyaka 22 twubakanye kandi mu myaka 20 ni ku isabukuru yacu namye duka hari igihe cyose bihurira na nyene naho rero ndafise ahantu hatoye inama nja ku nkasenga kandi hasa nk'ahantu nari namujanye murazi narakoze ikintu gitoye murazi sinari mfise amahera akwiye kugira mfate urugendo rwo kuca guhiga hamwe no kuca mu nkinga nuko nananatwaye umugore wanje mu rugendo rwo guhiga kubwo kuca mu nkinga nuko twari muri New York kandi ndibuka ndamufasha gusimba ibiti n'ibindi gushika ahantu hanaka nyuma narose akabanza gatoye hanze hariya nama ndamwiyumvira igihe naje hariya kubwo umunsi mu w'isabukuru ryacu itariki 23 z'ukwicumi niho umwaka utangurira hariya hanyuma imyaka 20 sindabe yaba imuhira imisi yose hari ya rero uwo munsi wari umunsi wo guhimbaza isabukuru y'amavuko kandi mwene data mani yavuze ati namba mwene data bene data ndababwiye umuriro kijya gitondo uti ubu namba rijya joro nako namba mwese mushake gusigara rero mwibuke mushobora kuba hano kwezi kuko nabonye imetero zitandatu zikibaravu zikoroka mukanya gato y'imwijoro gusamwe mwogenda hari ya hanze kandi umye usa neza hanyuma igitondo kuri kiri gikurikira ikibarafu kikaba kinini yakirenze nkumbure ikirenze ihema cyawe nuko rero navutse hanyuma rero ukaguma hari amaka akiyonze rero muri ibirometero 225 gushika kuri 23 mu bugaragwa hanyuma rero nuko navutse kandi hamwe byo bari byihutirwa tanke kabaca birungika ku zacu taka cyugucugo mazetsika bikurayo ariko mu bisanzwe gusazi nta numwe ariko arapfa bategezwa kurindira hari ya rero umuntu wese acapaho ubwo nyene giye bumvise cyo tangazo bwisamiritse kuvuga bijanye n'ikirere nako nuko tugarutse hari ya kandi navuze nti rero mufatishe mezo namba mu mushaka gisaga gusigara kandi hano kugira duhigire hamwe kandi nzo hamagara umugore wanje maze ndamubwira ati sabukuru nziza ariko navuze nti nuko muri ibyo nzogira kandi nzo tuzogura imfungurwa kuko dushobora kuguma hano ukubwira ibyo twari twahekeje umukate kandi sishaka gusubira kubona kandi nibitumbura igihe kirekire byo bitumbura nuko rero nari narabiriye muri Canada nk'imisi 21 kandi nari narahaze ibyo bintu kandi rero nuko nashaka kugura umukate rero bavuze nyene ko bashaka gusigara rero nta kintu ucari gihari cyo gukora gusigara ariko mwene data mane nanje twarasotse maze tumanuka hariya na ngura imfungurwa hanyuma nahamagaye umugore kandi telefone ntiyitabwe nta numwe yitabye rero narindiriye nk'isaha kugezaho twaguze imfungurwa dusubire inyuma turahamagara ntiyitaba hanyuma naciye mpamagara mushikacu Evas nizira mushikacu Evas ko ari hano hanyuma navuze ko mwene data Evas mushiki wacu Evas ari hano rero naramuhamagaye mushikacu Evas kubwa mwene data Evas maze ndamubwira yavuze ati ndaza guhamagara mushikacu Braname maze ndamubwire isabukuru nziza atanye karabizi rero ariko yari yagiye gusuma kugura imfungurwa abana hanyuma rero turagaruka maze gitondo gikurikira ibyari mu kirere mu bicu ntiyari yaguye muru Shana gose kandi yari yahumye hanyuma bategerezwa kubandanya ikiringo cyo guhiga imisi mike yiyongera ku bwici yemwe nababwiye mwe ne tataki ya gitondo ati rero nimba cyambere gimvura ritanguye gukoroka ikibarafu cyambere imvura y'urubura ikintu cyacyo cyose mwiruke vuba uko mushobora mu nkambi kuko mu minota 15 nuza kubona ikiganza mbere yawe murabona kandi iragwa cyane kandi sindajwe ishinga nuko izi uzinetse igihugu uzi gisagara neza hariya kandi urapfa kuko rimwe na rimwe nashobora guhema imvura ivanze n'uruba iba iriko irahuma kandi ufira hariya neza hanyuma navuze nti igihe imvura iha ivanze n'urubura niyagwa mwirukire n'ingoga uko mushobora mu nkambi sindajwe ishinga naho uri rero navuze ati hagurukano maze mwicare muri bino biyaye hanyuma nanje nzotuka hariya ntera amabuye ku musozi n'ibindi ntere ubwo binyemera nzipe hejuru ndazirukane zimanuke mwihitiremwo izo mushaka nuko naratanguye kuduga hejuru kandi igihe negera hariya aho twita ku matandiko ikibanza gitoye hariya nama njabuka nja ku kibanza cyitwa Carls Kinob neza kuri Cantinar David hariya hejuru cyane kandi igihe nashika hafi y'iryo utandiko ritoye ikibicu byariko bicura umwiza kurushiriza nta n'imodoka yari isigaye na twebwe hariya hejuru nk'uwo hamwe n'umworozi w'inka mu nkambi nk'uko byatebye biba bibi kurushiriza rero mu kanya gatoye imvura yaratanguye kwa yemwe nafashe inko yanje hanyuma ndayishira mu ikoti yanje itarubindi ntiyuzure igifungu gumiza naho aho barasira niho Nyatote nkumbure nshobore guhura n'idubu canke ikintu kinaka ngarutse nuko na nafashe itarubidi nkuko na maze nicara musi igitakanya gato ihanyuma nicaye hari ya ndasenga navuze ati mwami mana uri yeho buhambaye kandi ndagukunda ese ivyashikiye naberetse aba bene data mwene data promise nabo ibibanza aho inkuko mamurazi nayibona ivyutse urya musi murazi nukunge naho niho ivyo byose byabereye hari ya n'ikintu ikinshishimura hari ya nageze migenderanire myinshi n'umwami hejuru muri yo misozi nuko ushobora kucari utamubonye ari ahantu hose nuko rero mugihe nari nicaye hariya rero imvura y'urubura yaciye itangura hanyuma gihuse kirahuta nkuko maze ndavuga nti yemwe ndazi nzira imanuka byiza nopa hano neza ubu rero navutse harazimbye Haratsipse kandi sinashobora kubona epfo ubugira kandi byo bicuni byo byasuma hamwe n'imvura y'urubura iruhuta nyuma yaji haje umuyaga mwishi bijanye n'ikirere byavugishijwe imisi myishi ati umuyaga mwishi utsotsa mwene tata Thomas aringa mwene tata Thomas Simpson apa muri Canada yumvise iyo mburi bijanye n'ikirere kandi yari yahanuwe kutaja muri ako gace k'igihugu kuko iyo mburi yavuga ati hazo umuyaga mwishi uri mwene tata Tom ndiyumvira heko ngaha hanyuma uwo muyaga mwishi wariko uraza umuntu wese yari yawiteguriye yemwe nashitse nkoyanje ku mugongo hanyuma ishati nkuko ishati yanje itukura hanyuma nangura kumanuka ku musotsi hanyuma uko natanguye matse gusiga ayo matandiko inyuma nko kumetera amajana umunani hanyuma yo mana we haguye imvura nyishi cyane y'urubura nkuko hanyuma umuyaga uraho utakuri uwo musotsi urasuma sinari nkishobora kubona umunsi y'umusotsi ukundi nashobora kubona imetero zitandatu imbere yanje cyangwa icyenda kandi nari nzi ukungene manuka akuri iki kintu gitoye twita muro umugongo mutoye w'ingurube angasongero kim kimanga gatoye hanyuma kamanukira kumugezi hanyuma nkaca nkurikira umugezi hanyuma ho no kwerekeza igihe ibintu byo yangara hanyuma rero natanguye kumanuka hanyuma nashitse hagati y'inzira hariya epfo hanyuma ikintu ukina kacavuganye nanje neza na neza nkuko napu na nyumva nkuko mu nyumva hagarara usubire inyuma yemwe nariyumvire nti nariko niyumvira iki nkombore n'ivyumviro byanje bwite kandi sinashobora gusubira kugira iyindi ntambuko rero David yari yankoreye umukate urimo inyama ico gitondo kandi ndiyumvira ko yagerageje kunsubiriza mu nkoko kubona nakoreye se igihe kimwe agize ugizwe n'ibitunguru n'ubuki n'ivyo byonyene twari dufise rero yankoreye uw'inyama kandi yo sinzi ibintu byose byari bitsingamiyemo hariya kandi no ushitse mwishati kandi nari na kandi wari watoshe je ishati yanje niyumviriye nti ndahagarara gusa hanyuma ndawuke hanyuma nkumbure ndabiraza kumera neza rero nasokoye uwo mukate hafisa atine z'umurango hanyuma ntangura kujya uwo mukate kandi ako kako najya umukate niyumviriye nti ubu ndamerewe neza hanyuma ntangura kugenda ariko ikintu kinaka cavuze kiti subira iyo poye subira inyuma uje muri ijya iyimvura igihusi metero 190 inyuma hariya hejuru ku musozi muri ibyo biti byutuye umuzitanya ahantu ushobora kubona bigoranye iyo nanga ariko ndiko ndaba umutama kandi ubu maze imyaka 30 ndi umukristo kandi ndaziko vyogenda kose uko vyogenda kose ukuntu uri ari ibintu bidatawuritse umvira umwami kora ivyo umwami avutse hanyuma nahindukiye ndagenda kuri ya matandiko y'ifarasi numviriza inzira insubiza inyuma yo urubura rwagumye rwiyongera umwiza uriyongera hanyuma naricaye hari hanyuma ndashira ikoti ryanje hejuru nkuko canke ishati yanje ndafikushita rubindi ubugira kandi ndicara hasi niyumvira nti ndiko ndakora iki ngaha ni kuki nsubiye hino haruguru hanyuma narindiriye gusa iminota mikeyi hanyuma nasubiye gutangura kuduga kandi kumugaragara gusa nkuko no vyumvishwe yaravuze riti ndi umuremyi w'ijuru n'isi naremwe umuyaga n'imvura nakuye inkofero yanje ku mutwe navuze nti Yehova uhambaye ni wewe yavuze ati na nari wa wundi ucecekesheje imiyaga ku kiyaga nari wa wundi ubatumye imifundi tekana na narebye amajuru n'isi sinari wawo sinari wawundi wakubwiye ubwire izijya kubera inkezi hanyuma ziraremwa ndi imana rero igihe ijwi rivugana nawe raba ibyanditswe nimba bitajanye n'ibyanditswe bireke sindaba ukuntu bigaragara cyane wewe guma kuri kure yabyo navuze nti ego mwami yavuze ati bwira iyo miyaga n'igihubusi kandi kiragenda ubu nino bibiliya iringa imbere yanje hariyo ubuzima bwanje buri muri yo nahagurutse navuze nti nta makenga afise nk'ijwi ryawe mwami navuze nti mwami bicu urubura imvura y'urubura ndabarungitse iyo mwavuye mu izina rya Yesu Kristo muce mu bibanza byanyu ndavuye ndavutse yuko izuba riza buno nyene rice rya kamisi ine gushika urugendo rwacu rw'uguhiga ruhetse kandi ngende rwa mwene data wariko urasuma cyane rwose uragenda nkuko uca utangura kugenda hanyuma uragenda uraceceka narahagaze ncecetse mwene data hariya hejuru kandi batangara ibyo ariko biraba hanyuma imvura y'urubura imvura irahagarara hatu umuyaga usuma umanuka mu misozi uduti bicu hanyuma umwe uca nkuko uburasirazuba zuba macha macha ruguru bure burengero namajayefu kandi mu minota mike izuba ryariko riraka neza kandi hashushu kone kuri imana irazi yuko arukuri nagumye harya gusa ndaba hirya no hino navuye inkofero nakuye inkofero yanje ku mutwe nitegereza ko muravuga ncanda timba umubiri wose niyumvira nti yoe mana ya imana nyene yaremye byose biri mu biganza byayo iriko irambira iki kandi natoye inkoho yanje ndayihanagura nangura gukusubira inyuma kumanuka umusotse hanyuma ikintu kinaka kirambira kiti kuko udashaka kugumana nanje muri rino shamba ugendana nanje navuze nti ego mwami n'umutima wanje wose cyo bari kimwe mu bintu bihambaye no shobora gukora byo bari ugutambuka hamwe nawe rero nashitse inkoho yanje kugukuru tugahamacha nangura gutambuka macha hano na rimwe ibiti byaho byari bitemwe icyari shamba ridatemye ntambuka nja hano kandi mugenda ariko ndatambuka ndiko ndamanuka muri Mutiya duchamwo ibikoko nari yumviriye nti ndibaza ko ngira nduge ngira ndugiraho ejo hari ku munsi mukuru twagiriye kubukwe kandi nari kugumaho nyimirota mike kugira ngo duse tumanutse meta hano hari umugwi mutoyi wibiti kugasotsi gatoyi kandi niyumviriye nti ndibaza yuko ngiye gushika hari ya gusanga ikimenyetso cy'umunezero uko ku munsi mukuru wacu hanyuma camanukira ku rundi ruhande muri ivyo biti hataboneka hatabona hanyuma cantembera kandi cancaho maja ku musotsi aho barorera hama chamanukaho nariko ngindagenda genda nezero we navuga ati data ndabitsi kuri umwe nanje mbego ubuntu na muno numwe hambaye kurusha noshobora gutambuka nawe imana yonyene nirizuba rishushe niyo mvuye mu misozi narahagaze aho banywesha igitoro chamvuga nti mbego mose mwiza haitsi misi tatu nigeze hagwa imvura muri iki gice gigi muri gice kiki kigi huko imbere y'imisi ine izuba ryake imisi yose mbega ibyo bene data murabona nta gicu na kimwe mu kirere kandi narasohotse aho batangira igitoro navuze ati koko no musi mwiza ego niko biri navuze ati umutse biteye ubwoba navuze nti ikintu kidasanzwe uwatanga igitoro yavuze ati murabitsi batubwiye ko agiye kuba igihuhu sikini nari ko bukanya isase haciye cyaciye gihera ndiko ndamanuka nashitse kuru ubibe kwa New Mexico Kuna biri na je umuhungu wanje twaragiye hari ahantu hatoyi kugira ngo dufate mu gitondo twavuye yo navuze ati koko no musi mwiza ego niko biri navuze ati wogira ngo harumye cyane ego byarabaye navuze ati wo bari uha wano yavuze ati oya ndi uwi 6on kacanya handi yavuze ati ndi hano kuva imyaka 20 ndibaza ko mushobora ku uhita ko ari wanyu navuze ati turashobora akuvuga rero yuko ari umusangwa kubyivye rero navuze nti ego mugenzi navuze nti bisa nkuko byari umukungu ko mwe yavuze ati urabitsi hari ikintu gitangaje cyabaye yavuze ati twari twitegura igihugusi n'urubura rwishi kandi byaguye mu nyuma bica birahera navuze nti by'ukuri haratuje cyane rero naje muhira kandi mwene data Tom Toms yavuze ko yabwiwe kudaca muri ijya nzira ko hari igihugusi kandi yaciye neza muri icyo gihugu ata nina atanima igimvura cyangwa ikintu na kimwe icyari imana murabona neza nk'uko yamye murabona mukuca hariya nagendera ubu noneho nizigiye ko mugore wanje ataronka yibande murabona ariko ngiye kubabwira ikintu kimwe kandi ubusisi ndababwira ndababwira ukuri murabona kandi nibwo buryo bwonyine bwo kubikora nari bajije keshi impamvu nyidogira ngiye muri izo ngendo rw'isabukuru yacu murazi ico nari nashize mu mutwe navuze nti hari abantu beshi bakikuje inzu kandi misi yose murazi ikintu meze ngira uruhagarara kandi ikintu cyose mvuga nshaka kuvuga ko ni imana bibiliya cyangwa ikintu ukinaka nkumbure yibaza kugusa ko ari ukaruhuko gatoyi kuri we arandeka nagende imisi mike kuja guhiga jewe niyumvira gatoye kuri ivyo ngiye hariya ivyo ndinda ndamusaba ikigongwe kandi nasabye imana kumara ivyumviro nyivyo kuko ndiko ndagenda hariya niyumviriye nti yemwe yiyumvira yemwe mana we ni umukozi murazi kandi igihe cyose igihe ari mu gikoni ha acanya hano hanaka hanze muri mwebwe abamuzi murabizi ijya mashini imesaho ikora umwanya wose kandi rero ndasohoka nkamukwega ndavuga ati reka kuguma umesa gucyo mvugisha urabona ndagukunda shaka ko umbwira ikintu kimwe mbwira ko nkunda nawe avuga ati yemwe urazi ko ndagukunda hanyuma ubwo nyine akaja kumesa canke nkuko yamye sinshaka ko ukora ivyo nshaka ko uzanga hamaze ukanyicara iruhande yo biri mfisa kanya akazi keshi ko gukora rero niyumviriye ati yemwe murabona iyo nje ngaha aronka umwanya wo gukora akazi kiwe natembera hariya ndavyiyumvira ubu mwibuke nashize bibiliya ngaha kugira ngo mubone ko ndi imbere y'ijambo mugena ariko ndatembera ikintu kinaka nca ashikiye natangwe ku bwa mbere
niyumvire kugenda mujanye mu rugendo rw'inyuma y'ubugeni hariya yari umukobwa mwiza mutoyi niwe imishatsi yirabura w'amaso y'ingiragina kandi naramuterura ha hejuru y'ibi bigiga by'ibiti murazi n'ibindi byose nangerageza kumujana hariya ahantu niciye amadubu amwe kandi nashaka kumwereka imwe kandi rero aho niciye ayo madubu kandi yari yambaye amabotine yanje yo kuragira inka kandi hari haheze imyaka 20 cyangwa 21 n'umwe imbere y'ibyo 20 ndibaza twagize ubukwe mu 1941 rero muri naramuterura hejuru y'ibyo bigiga by'ibiti kandi niyumviriye ni rero umuntu yigorewe ategetswa kunyihanganira aramaze kuzana imvego niyumviriye nti kandi narimaze iminsi mike ntimosha maze sanga narameze imvi nanje kandi nabonye ubwanywa bwanje ngaha imvi ndiyumvira nti wa mutama uri hafi guhera ubu urabona wewe namba ugiye gukora ikintu na kimwe byiza aho nyaruka uriko urasaza nawe urabibona nuko rero uko nagenda nkuko ikintu kimwe cyarashitse ubwo nyene mu ntambuko zose nari umuhungu niyumvira nk'umuhungu kandi nari nunamise umutwe na maze nunamura amaso kandi meze na neza nkuko nigeze kumubona yari ahagaze ngaha imbere yanje ateza amaboko maze ndahagarara nihanagura amaso narara navuza nti meda ni wewe kamukunzi naramuravye niyumviriye nti none niki cashitse maze ndiyumvira nti ego ndiko ndagenda nawe kandi icyo gihe cyarahindutse nari nasubiriye kubaho mutama kandi iyerekwa ryari ryamvuye imbere nuko ndahagarara navuye nakuye inkofero yanje ubugira kandi ndayishyira ku mutima navuze nti yo Yesu umutima wanje wararemerewe cyane imyaka myinshi sindinda ukubwira yuko ndemerewe narihanye nakoze ibintu byose nzi none kuki uyu mutwaro utamva ako kandi natanguye nyine kugenda kandi uko naduga ako gasozi k'imetero 30 cyangwa 40 imbere yanje natanguye kuduga ako gasozi na ntangura kumva nshitsi intege kose kandi hariho hagati gatoyi kari gafise nk'isani metero 25 z'ubwaguke kaduga gakora urudome ere hanyuma kagasubira kuduga kandi ubwo nyine nyihashika numvise nshitse intege kose kuburyo nadandabirana rero gusa nasubiriye kwambara inkofero kandi nageze ko gusa umutwe wanje hariya hakwiriye neza kugira ngo nege ku mutwe wanje ukuri ako gati gatoya nk'uko muri by'ukuri ni igiti kivamwo imbaho cyitwa purple gisa n'igiti cyitwa burol gifise igishishwa cyera murabona kandi ni ndacegamiye ngaha kandi nari mpagaze nyene ngaha nunamitse umutwe iryo zuba rikaze inkubita mu mugongo ndiyumvira nti yo mana nyene yirukanye ijya mvura nujya muyaga maze numva ikintu genda pati niyumvira nti icyo ni iki umuyaga wakuye amazi yose izuba ririko riraka icyo kivuga ngo spati ni iki naravye hasi yaramaze apfa mu maso yanjye ubwanjye agenda apfa mu bwanwa ubwanjye bw'imfi kandi akorokera mu kuma babi y'umwe imana yari yamishije yamishije ari hasi imbere yanjye nahagaze hariya gusa nk'uku negamiye nyene cya giti kiganza cyanjye kikiganza cya kimanuye umutwe wegamiye igiti kiganza cyanjye gifashe ku nkoko nk'uku mpagaze hariya ndira navuze nti mana si imbere kuba umukozi wawe kandi navuze nti jewe mbabarira jewe nakoze amakosa menshi sinshaka gukora amakosa mwami wa mbere mwiza gose amaso yanjye yari yugaye kandi numvise ikintu kigenda stop nunamye amaso kandi nshaje nyemera zitatu zihagaze neza imbere yanjye kandi niyumviriye ni hari imwe ya mwene data efasi ya mwene data odu none hariho za nyemera zitatu murabona ibyo ndondera neza rero imvura yarakamye natumye ukuboko ngo ntore inkona avuze nti nsishobora kubikora nasezeranye imana ko ntobikoze murabona nayisezeranye ko ntobikoze hanyuma ikintu kinakacambwe kiti ariko ngico umwa hanyuma niyumviriye nti ego saa icyo nicyo umuntu yabwiye Dawidi igihe kimwe ati imana yamugabuye imbere yawe niko navuze mu biganza byawe murazi umwami Sawuli hanyuma Yowabu amubwira avuga ati nimumwice aryamye hariya hanyuma yavuze ati imana Mana yarambukije gukora nk'uwasizwe wayo hanyuma izo mpongwa nazahagaze hariya maze zirandaba maze niyumvira nti nizoshobora kugenda ntanu na hamwe nzoca kugira zigende nta metero 27 zatandukanye nanje fise iyi nkoho iri hano hanyuma hari impongano zitatu yasishobora gukora ibyo sizishobora gusa kubikora yari impongano y'ingore hamwe ni ibyana bibiri rero sizishoboye gusa gufata inkono avuze nti sishobora sisi nigeze mbandanya nagumye hariya gusa navuze ati sishobora gukora ibyo kuko nasezeranye imana ko nazo bizobikora naho abo bene data badakeneye izo mpongano murabona sishobora gukora ivyo sishobora kubikora hanyuma iyo mpongano y'ingore yaragitambuka ubu ni mu mwumviritse hari ya hari abagabo amajana bazira sahari imisi ine canke itatu nibiteye ubwoba ikimenyezo cy'ambere gituruka kandi nari namba ishati tukura ingofero cyukure kimenyezo cy'ambere zaragiye ariko zari zihagaze hari ya zitatu murizo zanyi tegereza navuze ntimuvye ifati ijana byawe hanyuma muje mwishamba muri mu biganza byanje je ubuzima bwanyu buri mu biganza byanje ariko sinza kubababazana sezeraniye imana ko nazobikora murabona hanyuma yagere yara yaregere yahayari kunyitegereza zose zaregereye kugeza aho zaje hafi aho zoshobora kujya hafi mu biganza byanje zo hanyuma umuyaga uraho utaneza kuri zo nuko yarahindukiye zisubira inyuma intambwe nkeya uko ari zitatu hanyuma ngiyo iragaruka kandi iranyegera sinigeze ndahava nagumye mpagaze neza hariya navuze ati genda mu ishyamba ndarikunda naryo ubeho murabona ubuzima bwawe buri mu biganza byanje kandi ndakurinda niwari guhunga urazi kutari gushobora guhunga ndashobora kwica izo zitatu zose neza mu misegonda amasegonda atatu ko ariko kose neza n'ingoga nk'uko nashoboye kurasa kandi ntizari gushobora guhunga zihagaze neza hafi yanje murabona kandi navuza nti ndabakingira genda mubeho hanyuma narahagaze hariya zarage zitambuka zica mu ishyamba naciye mpanagura mu maso nk'uku hanyuma inyuma y'uku y'ikintu kinaka kiraba ijwi ryavuze neza ryumvikana neza rivuye muri ibyo birere by'ubururu nabicu byabaye gusa nko mu kanya gatoye gusa hanyuma ijwi ryaravuze maze rivuga riti uri bikisezerano ryawe si byo navuze ati ko mwami yavuze ati na jewe ndibuka ibya ryanje sinzo kureka cyanye ngo ndakwibagire umutwaro wamvuye ku mutima nurigera usubira kuwaba ukundi ntugasubire hanyuma nasubiye nzayitakisoni ikintu kinsiga ubwenge nari bwigere mbona gushika kupa manutse ndindindizira ko yari imana yangumirije icyo gihe rero ubu ndi zira kwa tagihe igisigaye kugira ikintu kinaka gishikese two kwakira gusa ukuri ubu rero akanya gato hamwe two tawura gusa ico ibi byanditswe bivuga biti uri muri mwe bwa rutaho muri mubisi ntidushobora gutawura ivyo nawo tuvuga ko tuvyizera kandi turatsi yuko ari ukuri ariko hamwe nivyo ntitubitawura uri muri mwe bwe aruta bari muri bisi ninde ari muri mwe bwe ahambaye ni Kristo uwasizwe imana yari muri Kristo iri muri mwe bwe uri muri mwe bwe aruta uri muri bisi rero nimba ari muri mwebwe ntabari kiri wewe ubayeho niwe abayeho muri wewe murabona si ibyumviro byawe ibyo wo kwiyumvira kuri ibi nicyo yavutse kubyerekeye ibi murabona rero nimba ari muri mwebwe nisho ntashobora na gato ko ahakana ibyo yavuze ntiyobikora ariko yogumije ibyo yavuze kandi ariko aragerageza kurondera uwo muntu yo kwigaragarazamwo rero ibyo ntibisigura yuko atagerezwa kubikorera umuntu wese igihe Mose yarongora abana b'Abisirayeli hariho umwe uwo nawe yari Mose abasigaye bose bakurikira gusa ubutumwa murabona bamwe muri bo bagerageje guhaguruka ngo batigane hanyuma Imana yavuze iti tandukanye nabo icyayirabamira gusa murabona ariko rero uri muri mwebwe aruta ari muri bisi Imana muri mwebwe nk'uko yahoze muri Yesu Kristo kuko icyo Imana yari cyose yagisutse muri Kristo kandi ito Kristo yahoze cyose yagisutse mu ishengero murabona iyo ni Imana muri mwebwe iri muri mwebwe ntacyari umuyaga n'imipfunda bimwubaha byubaha amajambo yayo byubasha amajambo yayo kubera iryari ijambo ry'imana riciye muri we yari umuntu ariko yari ijambo ryambaye umubiri murabona kandi igihe yavuga yari imana ivuga biciye mu kanwa k'umuntu murabona nubwo yaba ari umuyaga cyangwa imipfunda umuremyi ubwiwe yaremye imiyaga n'imipfunda yari muri we rero nimwiyumvire neza rero imbere y'uko mpera heza nicyo gituma amademoni yajugumizwa n'ijambo ryiwe yari imana muri we yari imana muri Kristo amademoni yarajugumira niyo mpamvu abapfuye wapfuye yari yatanguye kubora atashobora kuguma hariya kubwa ijambo ryiwe kuko yari ijambo yabwira atari nyuma yo gupfa no kunuka imisi ine mu maso yiwe izuru byari byaracokeye icyo gihe Lazaro sohoka hanyuma umuntu yari yapfuye arazuka kuki yari imana uwo muri Kristo yari mu mana wapfuye ntiyari guhagarara mu kubaho kwiwe yari imana muri Kristo imiyaga rero nimwibuka imana yaremye imiyaga n'imiyaga usanzwe imana yaremye imipfunda ni amazi ariko igihe umugwanizi yapfi yaviye mwo yatumye udugumanuka kugirutsane umupfurunga ni mana yaremye abantu kugira ngo babe abana b'Imana ariko iryo mugwanizi yabinjiye mwo murabona ni umupfurungano rero wo yari umugwanizi yari yinjiye mu muyaga wazanywe inkukura mbega umuremye yaremye uwo muyaga ntiyari kuvuga ati subiriyo nakuremeye mbega si wa muremyi yari nyene yari yahagaze ku musozi karuranda wa musi murabona mbego si wa undi nyene yashobora gufata ikimanyu cifa akakimanyura hafi akakimanyura hanyuma hakira akimana akaboneka mwo ibindi bimanyu mu byukuri ntibyamusaba kuba afise icyo yarashobora kubivuga gusa mbega osi wa muremyi nyene ya yaremye inkezi rero wari muri Kristo ari muri twebwe murabona kuko akora ibyo bikogwa nyene yakora bya bintu nyene abapfuye ntibashobora guhagarara mu kubo mu kubaho kwiwe ku ijambo ryiwe itegereze turafise ibishinga naye bitanu bizwi itaba by'abantu bapfuye hanyuma umwami agatanga iyere ko hanyuma nkaja iyo bari kugira abazugwaho haraga hagaze umwe neza neza ngaha yapfiri yaho yari hari yanguyu rero ngaha ari muzima iri joro yari yahitanywe n'umutima nguriye umugore wiwe umuforomakazi itwara amanutse byose byari byararangiye amaso yahenye kandi yagiye ngo uyu ngaha ari muzima kuko ari ngaha muri twebwe arahambaye kuruta uri mu bisi murabona arahambaye n'Imana n'umuremyi umuyaga n'imifunda byategezwa kumwuka umwuba amadayimoni yarahinda gashyitsi ibyaremwe byose biramwumvira kuko yari yaremye ibyaremwe yo iyo twiyumviriye ibyo biri ibyo bira birari ha ikigutsi hanyuma turatahura ibintu murabona si ibiki ni ibiki ni umuntu umuntu ntiyakora ibyo umuntu ni umwe mu byaremwe murabona ariko umuyaga w'imipfunda nibyo byumvira umuremyi murabona byasaba ko umuremyi aba ariwe abikora kuko yari muri mwebwe arahambaye kuruta uri mu bisi arashobora guteza uruzazane ni wari mwisi ari muri mwebwe niwe muremyi yaremye umuyaga ashobora gukankamira umugwaniza ari mu gihuhusi hanyuma ntihabe igihuhusi we ni muremyi kandi uri muri mwebwe arahambaye kuruta uri mu bisi murabona umugwanizi ni uwe isi si isi ni iyiwe yamye ari igwiwe kuki waguye ewe Lusuferi umwana w'igitondo murabona inosi ni gwiso no sinikwiwa niho yaterewe hanze y'icyuru yasubiye kuri iyo murabona yari umwe yabwira Kristo ati ano mami yose ni kwanje ndayakoresha icyo nshaka ni kwiwe kandi niwe wa wundi ari mwisi Yohana yabwiye gusabigishwa ati mwumvise yuko ati Kristo azoza kandi ariko arakora mu bana bukutumvira ariko bana batoya ntimuri abiyisi muri abimana kandi uri muri mwebwe niwahambaye kurusha uri mu bisi uwo ni Kristo uri muri mwebwe wa undi yaremye amajuru n'isi yagaragaje mu umuntu Yesu Kristo Imana muri Kristo ihuti isi nawe ubwiwe mureke tuvuge mupfutse muti uwo yari uw'Imana umwana w'Imana koko mwene data Abraham ni byiza mureke turabe nimba ari w'ibihe bidashira Imana ihoraho uri muri Yosuwa yari ahambaye kurusha uwari mwizuba kandi Yosuwa yari umuntu yapfukiye mu byana wewe na jewe kandi uwari mu Yosuwa yari ahambaye kandi mwizuba ryagendeshwa n'itegeko ry'Imana Imana yategetse uko izuba rimurikano ukwihindukiza kandi itegetswa no kugenzurwa n'amategeko y'Imana ariko uhambaye yari muri Yosuwa gusumba ayo mategeko amategeko y'inama yari kuri umugwanyi ubwiwe yari muri Yosuwa umuremyi ubwiwe yari muri Yosuwa igihe Yosuwa yarabye hejuru ukwizuba hanyuma avuga ati wewe hagarara aho uri kandi wakwezi we gumahuri gushika meze ino ntambara kandi izuba n'ukwezi byaramwumviye kuko uwari muri Yosuwa yari arengeye izuba n'ukwezi uwari muri Yosuwa uwari muri Mose yari arengeye Egiputa cyari gisirikare gihambaye cyane ku isi bari bafashe miri isi icyo gihe ariko uwari muri Mose yari ahambaye gusumba uko Egiputa gusumba uko Egiputa yari kuko Mose yatsinze Egiputa wari muri Mose yari ahambaye gusumba ibyaremwe ubwabyo mwigeze kwiyumvira yuko Imana yafashe rino jambo hanyuma ari ha Mose hanyuma avuga ati genda hariya kandi utegeke yuko izuba ni izuba ntiryace kandi izuba ryari umwijima w'umuzitanyo uko ni ukuri arashobora kugira izuba rimurike kandi bicu bisubire inyuma canke arashobora kugira izuba ribe igirabura we ni imana arashobora gukora icyo cyose ashatse gukora kandi we n'umwana yizera amen nibyo nta sazi zari zihari haboneka birashoboka ko cyari igiye cirushana nta sazi ariko imana yabwiye Mose iti vuga amajambo yanje kandi nta nzoshira mu bwenge bwawe ico okuvuga kandi ewe genda hariya kandi utorupfa hasi hanyuma uriterere mu kirere ivu ukanda avuga ati isazi zibeho hanyuma isazi zariko ziraguruka hafi uburebure imetero zina kanwa hose ku isi mu masaha make uko ni kuri umuremyi ntabikere byari bihari byo ari byo byose rero ukura ukura umugozi wiwe hanyuma aravuga ati ibikere bibeho kandi byari hanu hose birundanye gushika igihugu ibihugu igihugu cyose cyariko kiranuka uko ni ukuri Ike yashitse ku kiyaga gitukura kandi cyari cyamutsibiye mu rugendo rwiwe Imana yavuze iti bwiri kiyaga kandi Mose yabwiye kiyaga hanyuma wari muri Mose yarahambaye gusumba kiyaga bwacu ko ni kuri yo mana we ubu murabona uwo muri Mose yarahambaye gusumba uri mubisi wari muri Mose yarahambaye gusumba uwo ibyaremwe byose biri mu isi yategetse ibyaremwe kuco ari cyo cyose Imana yamubwiye kuvuga yarakivutse kandi uko niko yari cyari kimeze iyo Imana nyene iri kumwe natwe iri joro niri kumwe iri kumwe natwe ugusari ko iri no muri twebwe uri muri twebwe ari uturi muri bisi mbega mutinyiki isi oh eh hano ejo budi batoye ububwoko bwiginyo igikoko cyakera cyane bita bita disausi hejuru hano hafi ndibaza ko mwese mwabyumvise hejuru hano ku insumo ga niyagara bavuze bati yapima ibiro hafi bitatu niyumviriye ko bagiye kuvuga ko byavuye kumugabo ariko nibaza ko babisiguye nk'ubwoko bw'ibikoko bya kera ibyo bikoko bishobora kuba byarabayeho rimwe ku isi none ubu biri he mwari muzi ko imana mushobora byose yashobora gutegeka ibikoko bya kera byitwa dawson kugaruka ku isi mu isahiri imbere zoba zifise uburebure bwa kilometero 40 mwari muzi ko imana ishobora kurimbura isi ikoresheje imbaraga sa irashobora guhamagara imbaraga sa mbega bijahe ibyo iyo bipfuye bigenda gute ku isazi yo mu nzu bigenda gute ku nzige urubura ruraza kandi rutukaja kuri 40 munsi y'ubusa biraboneka mu mpeshi ikurikira biva hehe ni umuremya bivuga ni imana ukuremwa kubaha ijambo ryiwe aho bene data baca bacu benshi baryohererewe bitangajwe nuko imana ivuga gukora ikintu kinaga kandi bakavuga ngo nikora gitse kandi atari byo nico gitumye ibyo bidashika ariko iyo ari imana ubwayo ibivuze ibyo bitegezwa gushika ibyo bitegezwa kumera uko murabona iyi imana ibivuze ibyo bitegezwa kuba umwami muri Mose niwe yaruta uwo muri Egiputu wari muri Mose niwe yaruta ibya Farawo yashobora gukora agashinyaguro kiwe kose wari muri Mose niwe aruta uwo wari mu banyamareba murabona uwo wari muri Mose yaruta ukuremwa kose yaruzwa ukuremwa kose uruta muruta uwo wari muri Danieli yaruta ingwe yashobora guhagarika izo ngwe zishonjerero zigashobora guhagarika icyari cyo cyose kiraruta icyo cyagihagaritse rero ingwe zari rutse zishonje ngo zige Daniyeli kandi wari muri Daniyeli tuwari mu ngwe rero igihe ingwe yaremwa ubwa mbere yari umugezi w'umuntu ni satani amukoresha ibyo nivyo mu ngaji imyaka igihumbi sisi n'intama bizorishirizwa hamwe kandi ingwe izorya ibyatsi nk'inka y'inyeshyamba kandi ibizoryama hamwe niyo nka inyeshamba nibizokomeretsanya kandi nibizosambura mu gihe cy'inganji imyaka igihumbi satana zoba yagiye niyo mugwariza atuma ibikoko byo mu ishyamba bifata bikica bikajya n'ibindi nk'ibyo uko bibigira ni satana kora ibyo ari uwari muri Daniyeli yaruta wari munge murabona wari mu muhanuzi yaro tuwari mungwe wari mu ubana b'abaheburayi yaro tuwari muri wari muri bo yaruta wari muri mu muriro kuko baterewe mu muriro kandi yarabujije umuriro kubaturira igitanure yari shushe ibihe tangabo yindwi kurusha uko bitari bwigere ishushwa nibyo uwari mu bana b'abaheburayo yaruta wari mu bisi aho hari Nebukadineza canye Berusha Burutasheza, nibaza ko yari, Nebukadineza yari yashuhije, itanure ihetangana bo indwi, kurusha, uko yigeze gushushwa yohejwe, na satani gufata abo bantu kubera bari, bahagarariye ijambo ry'Imana rero, yabatereye muri iryo tanure ryari, irishushe ibitanga bo indwi kurusha uko ryuko, ritari bwigere, ririshushwa, kuko yari, kuko uwari kuri, mwebwe, kuko uwari kumwe na Shadura kamesha kabudinego yaruta uri muri ibyo yo mana we uwari muri Eliya yaruta ikirere cy'umuringa akubera yashobora kwigwisha imvura ivuye mu kirere cyumye kitari bwigere kigwisha imvura akupfa imyaka itatu n'amezi atandatu uwari muri Eliya aruta urupfu kuko igihe ciwe cyo gupfa cegere cy'Imana yabonye uwo muhanuzi ashaje arusha yari yaraciriye ko iteka Yezebeli na marange yiwe nibyo bintu bigetweho isi kandi yararusha gatoyi rero ntiyaramutse ngo atahe iwe n'amaguru nk'uko yari yabikoreye Enoki yamurungikiye amukogote ucuramutora kandi ucuramutana imuhira uwari muri Eliya arutu wari muri Yerusalemu wari muri Yerusalemu ni Yudaya no muri Eliya kuruturupfu ubwago uwari muri Eliya aruta imva akubera atagiye mu mva niyapfuye kandi yagiye gusa imuhira ajanywe na mukogote murabona yarahambaye kandi yari muri Eliya muvuga muti yo erguwo yari umuntu ahambaye rindira gato ya Bibiliya yavuze ati yari umuntu yari afise ibyo akunda nkawe nanje ibyo nibyo ariko igihe yasengeye izera ko yarose ibyasengeye ibyo Yesu yatubwiye ati iyo musenga mwizere yuko mwarose ibyo mwasengeye bizokoreka yasenze n'umwete kugira ngo imvura itagwa kandi niyaguye mu myaka itatu n'igice murabona wari muri Eliya yaruta ibyaremwe none ni gute kugukiza abagwaye murabona uri muri mwebwe aruta iyo ndwara murabona kuko ni uko none ndwara yo none ibyagezwe nyene by'Imana yemwe uri muri mwebwe ni umukuru uni ugukiza indwara n'umuremyi gusumba n'ugusumba umugwanizi yononye umugambi nyene ubuzima bwawe uri muri mwe bwa rutu uri muri bisi murabona uri muri Eliya yari umukuru kuruta wari muri Yesaya yari mukuru kuruta igihe cyangwa uwo yari uwe wese ari muri abo bahanuzi kuko babonye inyuma y'igihe murabona uwari muri Yobu yaruta inyotso kurukoba n'ubupfu nimva kubera mwiyerekwa yabona kuza kumwami kandi yavuze ati umucunguzi wanje ariho kandi kwiheretse azohagarara ku isi kandi urukwa rwanje ni rwamara kubora nzobona Imana murabona uwari muri Yobu yaruta urupfu yaruta kuko urupfu rwagerageje kumutwara kandi ntikwashobora kubikora kuko yavuze ati nzoza kumugira kandi yarabikoze mwumvirize nari nifuje ko twogira umwanya wo kubandanya kuri ibi ariko nifuza kubaza ikibazo ku numvise undi munsi ibyerekeye Kristo muri mwebwe rero nimushimikire ku kintu kinaka mwakoze muvuga muti numvise umushishimuko mutoyi naravutse mu ndimi naratanze muri mwemu nana kimwe cyo kwibikwanya ubu ni byiza cyane murabona ibyo ni ariko nimushimikire kuri ibyo murabona ubuzima bwanyu butegezwa kuba ibi ni byo wewe ni nibi mutegerezwa kucika umwe murabona hanyuma rero ibi bigaragaza ubwabyo murabona ubu byogenda gute namba iri joro byoshobora kuvuga n'umutima wawe wose ko imwemu ya Skype yabaye muri wewe ya Skype yabaye muri wewe urahadi cyo wokora ibikorwa bya Skype wokora wo bikora wo himba itese ni ibikino n'ibindi kuko Skype yari burya bwoko bw'umuhinga w'umwanditsi ahambaye umwanditsi w'ibyese ka rero yaba Skype yaba muri wewe ibikorwa bya Skype wo bikora sibyo byogenda gute yaba but not yabaye muri wewe byogenda gute yaba but fan yobaye muri wewe urahadi cyo wokora kwandika indirimbo nka but five umwanditsi zahambaye yo kwandika indirimbo ya Butterfly kuko Butterfly yoba ubuzima bwawe yoba Butterfly yosubiye kuku bamwe ya Butterfly yaba muri wewe ibikorwa bya Butterfly uwo bikora kuko Butterfly yabaye muri wewe sibyo ari kuri muri wewe ni Kristo kandi namba Kristo ari muri wewe ibikorwa bya Kristo tubikora namba Kristo ari muri mwebwe ari muri wewe na niko yavutse uwera Yohana unyizera ibikorwa nkorana bazobikora namba azobikora namba wari muri Kristo cyanye namba Kristo yari muri wewe rero Kristo ni ijambo sibyo kandi ijambo giza kubanutsi biwe murabona kandi namba wewe Kristo yobaye muri wewe ibikorwa bya Kristo byokore byokorerwa muri wewe ubuzima bwa Kristo bwoba muri wewe ibikorwa yakoze ibi ubuzima yobaye siki nikintu cyose coba muri wewe neza nkaho skapani patify cyanye cyanye wari wese wese yabaye muri wewe yabo ubuzima bwiwe ariko uracabaye ubuzima bwawe bwite rero ibikorwa byawe bwite nibyo uzokora murabona ariko namba ubaye ubuzima bwa Kristo namba akristo ari muri wewe ori muri wewe baruta ori muri bisi namba ukekeranya kwawe namba ukukekeranya kwawe nibikubakiye byerekeye isezerano ry'Imana biri muri wewe rero Kristo na uri hariya murabona ufise uruhagarago nyene ariko namba ubwo buzima namba Kristo aba muri wewe uzazomenya ijambo giwe kandi azoshisa isezerano giwe ni wasenga wizera ko warose ibyo wasabye kandi azogihabwa ni wabwira uyu musozi ati shinguka kandi nukekeranya umutima wawe ariko ukizera ko icyo wavuze kizoba ushobora kukironga icyo wavuze data arakora kugeza ubu nanje ndakora ni ukuri ndababwire nacyo umwana ashobora kwigenera atabonye se agikora kuko ibyo se akora byose n'umwana acabikora murabona kandi ge data yamwereka ibyo gukora yagenda hari ata agutsindwa cyanye ikintu cyacyo cyose kandi yavuga ati nibibe kandi byaba uko kandi uko Kristo nyene aba muri mwe bwa aba muri twebwe rero ibikorwa byiwe tuzobikora kuko Kristo ni ijambo kandi isezerano ry'Imana rizana gukira n'indwara kuri mwebwe murabyitseye ikora ni ikona atanyeka yavuze ati sinzoba siganye ipfupfi nkuko nasenze nasabye mukanya agashitse hariya muri Mateo 24 cyangwa 28 ku murongo wa 20 murabona yavuze ati nzoza kuri mwebwe nzoba muri mwebwe cyayo je umuntu Kristo mu ishusho ya mwe muyera nzoba kandi nzoba muri mwebwe rero nimuzoba muri mwebwe nimuzosubiye kuba muri mwebwe ubwanyuka nzoba muri mwebwe kandi uri mwebwe aruta uri mu bisabira 13 murongo wa 8 avuga ati ukawa undi nyenecho no mwebwe dashira uwari muri Noa yaruta imanza za amazi kandi uri muri mwebwe haruta imanza z'umuriro murabona uri muri mwebwe arakomeye kurushiriza kuko yarishye urubanza kandi yaranesheje urubanza kubwanyu murabona ntabwo bakuri ibyo murabona muri mwo ego wari muri Noa yaruta wari mu manza za amazi yahone JCT tera kuko Noa yarizera kandi wari muri we yizera ko we yavuganye nawe yaruta wari muri mubisi kubw'ibyo Noa yakize urubanza gose kubera ijambo ry'Imana yaruta ibyo kandi yaduze hejuru y'im Imanza ruta ingene twoguma akuri byo umwanya utari muto murabona wari muri Dawidi yaruta idubu yo yamwivye intama wari muri Dawidi yaruta intambwe yate igatwara umwe mu myagazi y'intama yuwari muri Dawidi yaruta umwasi Goliyati umufilisi yakomeye yari amahagaze haho afise uburebure bw'imetero 3 n'igice cyangwa 4 n'igice afise inoki 35 cm afise icumu rimeze nk'urushinge rw'abajisha kandi yitwikirije hose 5 cm Uchangi ndwi za icumi icangi ndarayi umuringa ariko icari muri Dawidi caruta icari muri we yari inkomezi imisi yari umugwanizi yashobora gusa kuvuga yuko yoteruje Dawidi icu igaiwe icumu giwe akamu Manika akareka inyoni zikamurya maze Dawidi avuga ati uje kutwanya umufisiya mwizina y'umufisiya wavumye mwizina ry'Imana ry'umufisiya kandi avuga ati wishimye ibyo uja gukora kandi uje kutwanya n'ibigwanishwa n'icumu ariko jeho nje kugwanya mu izina ry'Uhoraho Imana kandi uyu munsi ndagukura ku mutwe kandi yarabikoze nk'uko wamuhumekera Dawidi muri uko gutegwa intege yari uhambaye kurushiriza uri muri mwebwe aruta iyo ntebe y'abagwanya uri muri mwebwe aruta icyo gitanda cy'abagwanya uri muri mwebwe aruta iyo kanse uri muri mwebwe aruta ubwo bubabare we aruta ikintu cyose kiri ko umugwanizi yoshobora akagushira ko uri muri twebwe aruta uri mu bisi we aruta byose ego Dawidi yaruta byose cyari muri Dawidi Imana muri Dawidi wari muri twebwe n'ibyo Kristo yari wanesheje mu muri umwasi wese kubwati igihe yari nga ku isi yanesheje icyaha yanesheje indwara yanesheje urupfu yanesheje kuzimu yanesheje imva none ubu aba muri twebwe nk'uwanesheje yanesheje indwara kuzimu urupfu imva aza kuri twebwe kutubohora kuri ibyo bintu byose kandi uri muri mwebwe aruta ushobora kubashyira ku buhunzi bwose ego uri muri mwebwe aruta uri mu bisi niko ibi bitangaza bishikani uko ubyo uwo muyaga wahagaze wa munsi mbega ikiremwa umuntu ucyo ushobora gukora ibyo oya mugenzi n'ibishoboka igihe nahagara hariya ndira niyo miyaga ihuta kandi nibangaye ngaha bari hariya reka tubarabe mutari kibiganza tarika ibiganza byanyu abantu mwese mwari hari hari ya muri Colorland ico giye nivyiza mwene data friend ndibaza niwe wenyene yari ahari ico giye nari niyumvire nkumbure ko mwene data mana ari ngari ko mwene data evas siho yari mwene data evas yari hari ico giye ego nivyiza kandi itegeze uko si uko si ukuri ni uko byagenze imvura yarahagaze kimwe na kimwe n'imyaga ireka guhuta byari biki ku ijambo ryanjo yakuko yambariye ngonda bikore kandi uri muri twe bwa ruta ivyarimwe byose mbega si yamana nyene yashobora gwa agarika imifunda mu kiyaga yashobora gutuma imiyaga isubira mu kibanza cayo mbega si imwe nyene yashobora gutuma haba umwijima yashobora gutuma izuba ryaka rero uri muri mwebwe hari uturi mu bisi murabona nti byiza rero nico gituma ibitangaza byo kuri bishobora gukoreka kuko ari isezerano ry'Imana ibyo nkora namwe muzobikora wera yo na 14:12 we Kristo yahagaritse imiyaga n'imifunda ni umuremyi wabyo aracyari umuremyi nkakujya nyene yari ico gihe ni wa undi ejo uyu munsi nibe bidashira yakijije abagwayi kandi asanga ngurica kandi ahindura byose kubwanyu amaze Matata kuri mwebwe kugira ngo ashobore kubana namwe yanesheje ibi byose kugira ngo abe muri twebwe ni ujya yanesheje maze kunesha ibi bintu yabyemeje ubu mubyanditswe aragaruka nesha ibintu byose kandi ameze abameza yuko ari yamana nyene kandi ivyu inyuma y'imyaka 1990 ngahara cyakora nta kica kintu nyene hagati yacha Yacho nyiko nico yakoze ico giye yanesheje urupfu ukuzima indwara nimva uyu Kristo uyu we niwe ari muri mwebwe ni Kristo nkuko Yohana yavuze uri muri mwebwe arutu uri mu bisu uwo yari Kristo arutabisi bose kuko yanesheje isi kandi niwe aruta ibi bintu byose kuko yabinesheje kubwacu kandi turushirwaho kunesha nuwadukunze akatwitwara akatwitangira kugira ngo ashobore kugaruka ngo akorere ibikorwa byiwe muri twebwe ngo atwemeze yuko ari wa wundejo uyu munsi nibiye bidashira igihe yari kwisi yemeje igihe yari ahagaze mu bantu ya nyu yuko yari mesia yo yashobora gusesa ibyiyumviro byari mu mitima yabo kandi bibiri ivuga ko Mose yuko yo turungikiye uvugishwa n'Imana sibyo azi amabanga yayo mu mutima yari azabantu abo bari bo arazi ibitagenda neza muri bo mbega ibyo twara Kwa ibonye bikoreka inchuro ni inchuro uturazi uko bapfuye abuzuwe bapa bazuwe bapa neza mu bapfuye bamwe muri bo bari bamaze mu umunsi nigice bapfuye rero bapfuye igitondo kimwe maze bagarukana iryo joro kandi bafata urugendo joro ryose nuko mu umunsi ukurikiranye isaha 6 ucanye inyuma isaha 6 gato yaje aha aho ihema ryari akana gato kapfuye gakanye kandi ikaryamye mu maboko ya nyina kandi umwami imana yazanye yavutse ijambo ry'ubugingo maze ako kana karu karasusuruka gatangura kurira nagasubije mu maboko ya nyina umufasoni stad k ahagaze hari yakubona biba iyo niyo mpamvu yaritse kubwi umwana wiwe yashaka ko njya mu budagi ariko uharaho yavuze ati uku niku uku kuboko kwanje nusende ibyo murabona urazi cyo gukora igihe yabwira Mose ayavuze ati bwira ugo rutare nturukubite byosobanura kuvuga nukubite murabona utegetswa kuba icyo ivuga gukora ariko nta muntu ashobora gukora ikintu na kimwe ubwiwe ategetswa kumva imbe ategetswa kuva imbere ya byose bipfuye ku mana ubujambo bw'Imana ryasezeranye ko abaho kandi kuko abaho namwe mubaho yasezeranye ko ibikorwa nkora namwe muzobikora bijyanye ne nibirusha muzobukora muzobikora kuko ngiye kwa data yanesheje ibintu byose niwe yahagaritse niwe yaremye zijyangezi ivyo byabaye inshuro zibiri byabaye ubwa mbere ahuba kari hanyuma biba hano hejuru igihe bene data mwene data fred hamwe na mwene data pax nabo hari ya hejuru bari kumwe na twebwe byarabaye mu budagi igihe abo bapfuma b'abadagi 15 banyikuje bavuga kubera biri na mwene data gambas nibari ba nibari kureka kubareka bambone bavuze bati rero turatuma rijya hema riguruka hanyuma baciye bicara hepfo hariya baraguza hamwe no guhamagara imana zabo usatani hanyuma yaciyaza n'imvura igihuse hafi ibihumbi mirongo ine y'abadagi hariya hanze hanyuma rijya hema gusa riduga rimanuka nk'uku bo hanyuma niho bakata bafashe umukase hanyuma bakata igihumbi maze bagerekeza hanyuma nk'uku bavuga ibyo bo babandanya baraguza bavuga ayo majambo atatu yera bavuga bati data mwana mwe muyera data mwana mwe muyera babandanya nk'uko hanyuma imvura y'igihusi iraza byukuri n'umwami w'inkometsi mu kirere satani hanyuma bahamagaye imvura y'igihusi hanyuma rero nari ryahema rihambaye ryari hanze nk'uko yo mana we ryarishwa ryashobora gufuka igisagara cyose naryo ryaru Jarubatse jarubatswe kabiri ko kuri kane kandi agasongero hari kari kuri iryo muyaga wateye hari hasi maze urazu uraruzwa nkuko hanyuma ujya muyaga n'imiravyo iravya nkuko nagumye mvuga ubutumwa hanyuma yo bariko bararaguze bikomeye babandanya no kubandanya nkuko bavuga ayo majambo yera bavuga ati amajambo atatu yera hambaye data umwana namwe mugera akumande zose nkuko hanyuma namubonye yunamye kikuje n'amademoni hariya ariko ntiyari yaboshwe hanyuma nabwiye mwene data rose nanti nusobanura ivyo navuze ati mwene data arugumbazi ni usenge gusa navuze nti mwami mana muremye w'amajuru n'isi wandugitse hano na ndagiye kuri ino sisi yaba isi yabadagi mu izina rya Yesu Kristo si yabadagi mu izina rya Yesu Kristo kuko wandungitse hano icyo gicu nabubasha nkifise ko haba namba kuko nasizwe nasizwe no kurungikwa hano kubwagakiza kuba ntuba kuba bano bantu ndagutegetse mu izina rya Yesu Kristo kuva hano hanyuma ituragarira tugaragara iti bang 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 igenda ati gra irahapfa kandi neza rimwe na rimwe hejuru yihemu umuyaga uhuta mu buryo bunyuranye hanyuma izuba rica riraka mu minota cumi hafi nk'ibihumbi cumi hafi ya arutari n'ahandi baborogera imbabazi kubwo kuboneka inkomezi z'Imana kuki uri muremwe bgaruturi mubisi murabona uri muri mwe bgaruturi mubisi murabona imibabaro nibindi yo mwene data mushikanje ntangorane nimwe dufise nagato yo bukuru ni imana kandi uri muri mwebwe muri ze ivyo ubunagerageje gye ni isazi 3 nzire Trenza kwenye minota 15 kandi ndazi ko aba bantu bafise urugendo rurerure rwo gutwara imodoka twunamika imitwe akanya gatoyi ewe mana data uri wari uzivya garand uraziko ivyo bintu ko ari byo kuri kandi ndabivuze kubwicubaro cha kugira ngo aba bantu bashobore kubimenya inyuma y'ibi byemezo by'ubumenyi by'amafoto n'ibikorwa avyamwe muyera kandi mwama wari uziko ayo kono bitangarije aba bantu uko mugaragara kandi nanye ndabikora ko ari kubera wabisezeranye kandi uri ngaha ugerageza kurondera umuntu akushobora kwigaragariza mu kugira ngo abandi babone ko uri muzima kandi uri wa wundi nyene cyo uno munsi nibihe bidashira ndagusabye mwami kugira imbabazi no kuturongora no kutuyobora mu byumviro byacu hariho abicaye ngaha bagwaye kandi bababaye hariho nkumbure abashobora gupfa namba batarose ubufasha buvuye kuri wewe beshi muri bo nkumbure bari ku iherezo ry'urugendo abo baganga kandi uri wa wundi nyene cyo uno munsi nibihe bidashira kandi uri ngaha kandi ga mwami nituzi icyo ugukwega kwa gatatu kuzoba mugiye twakuvutse ko sinzi icyo ari cyo cyose ariko turazi ikintu kimwe ko ugukwega kwa mbere kwari gutunga n'ugukwega kwa kabiri kwari kwa kabiri kari gatanu ubwari ubuntu kandi gamana ndasabira ijoro ko uja kutwishyurira ko nyuma y'ibi bintu kuvuga uri muri mwebwe kandi wavuze uti bikorwa nkora namwe muzobikora kandi wavuze ko utakoze na kimwe data atakikweretse kandi twarabonye ibyo wakoze igihe washobora akubwira intumwa Petero uwo yari we zina ryase iryari ryo kubwira Nataniyeli igikorwa ciwe icyo ari cyo cyose ukuntu yashitse hariya aho yari ari imbere y'i n'ibyo yari yako wabwiye ujya mugore kwiri ibi byaha byiwe n'icyo yari icyo yobana mu busamba icyo yabana mu busambanyi nabo bagabo batandatu batanu yari yarigeze n'umwe yabana nawe icyo gihe atari umugabo wiwe aracyari iyo mana nyine wabwiye yari Bartolomayo w'impumyi muge yari hariya ariko yamara mu mutima wiwe yari afise ukuntu abona ku buryo yashobora kubona yuko namba ujya yari muri Yehova yagaragaye mu bwana bwa Yesu Kristo ko ushobora kumenya akambo kiwe kandi yasemere ati wewe mwana wa Dawidi ngiriri kigongwe rero jarago jaraguhagaritse hanyuma warahindukiye kandi waramukicije ewe data wamubwiye ko ukwizera kwiwe kwa mukicije ujya mugore mutoyi yari yakamye amaraso bivuye kukupfa amaraso n'impinduka z'ubuzima kandi yari amaze imyaka myinshi bidashobora guhagarara yari yaratanze amahera yiwe yose kubaganga kandi nta n'umwe muri bo yashobora kumufasha yaje kimwe mu bikorane byawe mu gihe wari kuravugana n'umuntu hariya hari igariraya mu gihe wari uzi ku nzira yawe ujya muhira kwa yayiro uyu umugore mutoyi yibwiye mu mutima wiwe ati byanditswe biri inyuma yavyo ati ninashobora gusa gukora ku muzu yiwe nini nizeye ko nja gukira kandi yaroze ikivuzo ciwige yakora ku muzu yawe kandi wamubwiye ko ukwizera kwiwe kwakoze ibi wadonda kuyivyo yashaka kandi yarakoze twabwiwe mu ijambo ko uri umuherezi mukuru yicaye ahantu ho mu ijuru yamaye ibihe byose kugira ngo asenge kandi byongeye ko wewe n'umuherezi mukuru muri iki gihe ushobora gukogwa ko n'ukubabazwa n'ubu umuga bwacu umwami imana ukore ku buryo umuntu wese nga iri joro ashobora kuba kugira ibakwe ryo gukora ko iri joro umuherezi mukuru hambaye maze agakira kubw'icyubahiro cy'imana ndabisabye mu izina rya Yesu Kristo amen. Ubu si hari amakarata yo gusengerwa ahari nabwebiri ka kuta hari ufisa makarata yo gusengerwa ko ni byiza namubwiye kuta yatanga niyumvire ukumbu nkumbwe note bagatoye mugi ihe nayo gusa navuze cyane gose ariko murabe murabona kandi mwabwiye igihe navuga nti ndaje kugerageza kuba nasosi isati biri n'igice mwatwenze kandi namenye ko mwari muzi icyo muriko muravuga ndi ariko ndabakunda murabona icyo nicyo nage ngerageza gukora namye ngerageza ibibagenzi nta na rimwe umuntu yigeze avuga ati mwene data namya kozi mwene data buranami na kimwe ashobora gukora murabona ni Yesu Kristo kandi uri muri Jewaru tuwe muri ari muri mwebwe ategezwa kwizera gusa sibyo murabona uri muri wewe aruta indwara yawe ubu ni abantu bangahe bari ngabagwaye mu mibiri yabo batanzi ariko mwizera yuko mufise kwizera guhagije ko gukora akumuherezi mukuru mutariki ibiganza muvuge muti ndabyitseye nitsiza yo hafi ya hose ari ibiganza nibyiza ni bangahe ngaba banzi kandi bazi yuko atana kimwe nzi kubijanye nibyo mukeneye kandi mushaka yuko imani bakorera tariki ibiganza murabona ni byiza mvugisha icyukuri nta muntu n'umwe nganzi ko ikintu na kimwe muri aka kanya nyine cyo kugwara kiretse uyu mungu yicaye ngaha ndamuzi namusengeye kenshi sishobora kwibuka izina ryiwe ariko ni uri hari akenshi uko yanyandikiye igihe cyose ni umugenzi yihariye wa mwene data na mushiki wacu wudu n'abandi kandi aza hariya kandi yakurikiye igikorana igihe kirekire cyane niwe muntu wenyine nzi rero mwene data ducaho ngeze kumenya ameze neza atari uko ntiyari kube yicaye ngaha yari ugwaye cyane wa munsi kandi umwami yaramukijije uyu muntu nawe nzi kandi sinzi afise ibi byuma byo kwishimikiza ngaha nkumbure urya muntu ari ku ntebe sinzi kandi ndazibeshi muri mwebwe ariko imana mwijuru irazi muri uyu mwanya yuko nacyo nanzi icyo mushaka nacyo ndabyiyumvira ko biragoye ngamu mu rusengero kuko murabona nzi abantu benshi rero ngibi byo ari byo iyo utuje ahantu rero nzanga rimwe na rimwe nkavuga ni byiza turaca guha abantu bose karate gusengerwa kandi tubashire ku murongo mutsenga hejuru umuntu akazogenda rero nushobora rero abagenzi ngiye ukuguru imitima wanje ndababwira ikintu ukimwe nushobora kubinyegeza ibyo muriko muri yumvira gusa bizi nibyo ndazi ibyo muriko muri yumvira murabona kandi rimwe na rimwe muvuga muti mwene data ndizera rero emwe ku rugero runaka muri zera murabona ndabizi kandi ahanyene gihejewe ubujewe ubunyene ugusigwa kuri ko kuraza nyene kuri jewe murabona kandi shobora nyene kumva uko kunyiganyiza nk'uguteragira murabona ukunyiganyiga kuva ahantu hatandukanye murabona ariko rero nimusubire gukekeranya mwizero butumwa bwose mwizera ibyo namba butari namba bitanditswe muri bibiliya rero nimubyizera ariko namba biri muri bibiliya rero mumwe mugera abe muri twe bwabwiritswa kubikora namba tubyizeye sibyo ndazi yuko bigoye murabona narakimwe cyoroha byari bigoye kuri we gupfa kugira ngo ibi bishobore gukogwa ubwanyu byari bigoye kugira we kuje Karuvari yo yashaka kuguma aho gushika naho yasemera ati nibibe uko jewe ngomba yamara bibe uko wewe ugomba murabona nashaka kugende yari umusore kandi yari afise benese yabakunda nkuko nyene ndabakunda ariko nini yashobora kubaho ngo nabo babeho ukubw'ibyo yarapfuye kugira ngo dushobore kubaho n'ibyari byoroshye yategezwa kubikora reaba urupfu rwari imbere yiwe data igihe kirashyitse none nosenga ngo wogeze iki gikombe kure yanje oya ntiyashaka kubikora yashaka yuko iby'imana igomba abiba rero raba namba mujya kwizera icyo kintu nyene rero nini nimushirengagize na gatoya mubyizere gusa naneza ntimukekeranye mubyizere ni naza ahantu mu mirongo y'amasengesho nkavuga nti ni byiza rero uyu muntu urazi yuko nakuzi oya nibyo mwene tutarabura nami rero hariya muzofatiraho umuntu azovuga ati mungabo mungabo ariko arasoma ibiri kuri irya karata yo gusengerwa gusoma ivyumviro ku mubyukuri niko abikora rero nzovuga ni nziza rero uwiyinga nti tuzotanga amakarata yo gusengerwa ko ndashaka ko mwese muzoba muri hano n'umushitsi ntarigera aza hano narimwe haguruka murabona kandi mwe mugera tohindukira maze asome ivyumviro vyari muri bo murabona mbega nivyo mwarabonye mwarabibonye muri ubwo buryo yo rero hariho ikintu kitagenda neza muri ivyo murabona ngaho nta kintu nakimwe mwebwe ntimushobora murabona mugihe satana gishobora kubajamwo azobatuma mwizere ivyo vyose kandi azobereka amakosa yose fise kandi fise byinshi ashobora kubereka ntimurabe ivyo ndi umuntu murabona ariko mwibukira ijambo ry'Imana ni ukuri kandi ngerageza kubeshwaho naryo mba nsohotse hano nkacantangura gukora ibintu nabi si byiza gucumura no kunywa inzoga cyangwa kunywa itabi cyangwa gukora ibintu bitari byiza mwebwe murazi mugaca mumamagara kubera bitagenda neza ndashaka kuva mwise nshaka kugenda imbere uko bishika murabona nsishaka gukora ibyo ariko igihe cyose nzagerageza kubaho mu by'ukuri no gukora ibyo kuri murabona kandi ngerageza kubaho nk'uko umukristo ategezwa kuba hanyuma nkareka Imana ikama ijambo ryayo kandi nkarifatira ko nubwo ibyo byantwaye abagenzi benshi nukumeye nyekana mwisi n'ibindi bintu nibyo kandi nkangwa na benshi n'amadini akanyirukana ndashaka ariko kuguma kuri iri jambo ni jambo ry'Imana ndakunda Imana rero ni jambo ry'Imana kandi ndabibabwiye ko yararejo uyu munsi niko azomaha ibihe bidashira kandi uri muri twebwe ubu kandi namba rero yoba ubuzima bwa skapani bwari muri jewe ubu ba muri muba muri jewe yoba skapani yaba muri jewe si noko zibikogwa vya skapani yoba batvan ari muri jewe si noko zibikogwa vya batvan yoba mhemu wa dring yari muri jewe yoba john dring yoba muri jewe si noba nka john dring yoba batvan yari muri jewe nobandi umu batvan murabona yoba kanson yari muri jewe nobandi umu kanson murabona kandi yoba yesu kristo yari muri jewe noko ibikogwa atiye kuko niwe none ntiyavuze ko icyo kintu nyene cyoshika murabona none mbega yokoze iki yoba yari hano namba uko yarareje uyu munsi akaba ariko nuko azokwama ibihe bidashira yavuze ati noshobora gukora ibyo data nyeretse gukora nibyo mugenzi niko nejo hahise yabikoze mbega uracari wa undi gute kubijanye n'indwara igiciro cyanyu cyaramaze kuriwa umwe wese muri mwebwe yaramaze gukira indwara yiwe mbega nibyo ubwo ibyo umwe wese muri twe muri mwebwe yarahariwe ariko mutegerezwa kubyemera umwe wese muri mwebwe yakize ariko mutegerezwa kubyemera rero ukugira ngo ndabereka ko ari uri wa undi nyene uyu munsi nibe bidashira yoba ari hano ntiyari gushobora kubakiza na gato hamwe no kutizera ukwanyu mutegerezwa kumwizera kuko mwotegerejwe kumwizera ubu nyine byotegerejwe kuba bimwe murabona kubera hari ibikorwa byinshi bihambaye atashoboye gukora muri igihugu mu gihe ciwe kubwo kutizera kwabo nibyo bikorwa byinshi bihambaye adashobora gukora uyu munsi kubera kutizera rero ninde yari gushobora kuvuga ibyo Imana ninde yavuze ibyo Imana ninde yoba yarakoze ibyo Imana ninde yakoze aho idubu inyemera nicyo bita karibu nibyo bindi byose na bimwe ndw'ibyo bintu byose byabaye ninde yabivuze we Kristo ari muri twebwe avugirishirizwa muri twebwe yiyerekana ko ari wawe undi nyene ejo uno munsi bibi bidashira ninde yohaga yahagaritse imiyaga ninde yaremye inkezi umwe yaremye imfizi y'inama kuri Aburahamu igihe we yo yamwita Yehova yire ayo mazina yo gucungura atandukanye yama yitiriwe we aracari Yehova yire uwo arashobora kwironderera ikimazu ubumwe wese muri mwebwe ndashaka kuba umvuga kuri kwanyu kwimbitse rero namba muri bisanzwe muja kwemera n'umutima wanyu wose ni haja kuba umuntu w'intege nke hagati muri twebwe mu gihe isaha izuguru mu gisanzunguruka iyindi minota itanu ni haja kuba umuntu ngaha kiretse abaja kuba abahagaze bakitse namba muja kwivyizera gusa murashobora kwizera ubu turabe gusa namba aja kuza kuri twebwe kandi yishure ubwiwe mu gihe twunamitse imitwe yacu mwami Yesu ubu umfashe kandi ndakugamburukira mwami uko nshobora uwarira ibyaha n'ibigabitanyo byanjye ndasenze mu izina rya Yesu Kristo amen ubu ndafiye ubu dufate uru ruhande umuntu umwe ngaha wizera ugira ukwizera ntukekeranye umuntu umwe atanzi namba bishoboka ashobora kuvugaho ye Iyere kwaricha nengezwa gusa kubigenzura kandi namba bidakotse ibyo rero murabizi namba ari kure cyane atari ukuri muri tsara gusa kandi nimukekeranye kandi kandi namba aja kubikora mbega muraja kubyizera murabone nyuma yibi murabona inyuma yibi byose byamaze gukogwa au no musi murabona Mwizera gusa ugukira kwanyu murabona muvuga muti mwami ubu ndakoze kuri Yesu ukristo ndize yerera imana iyo mwijuri ishobore kubikora uri muri mwebwe kristo ari turi mwisi ubu mugikora nawo utumukora ko yigaragaza ubwiwe nka wa mugore yakoze ku mana muri kristo kandi yagaragaje ibyo yari yakeneye ndabona ubu hejuru mu mfuruka ngaha bisa nkuko ari mukari umugabo ararembye cyane oya sibyo si umugore ariko arase arasengera mugabo Ariko arasengera umugabo kandi uwo mugabo nari ngaha ariko ni umugore ndabona yuko uwo mugore ni nise wiwe kandi yishwe na kanseri kandi ararembye cyane uwo mugabo nari ngaha ari handi hantu si muri aka karere mbere nari muri Georgia abandanye umusengera gusa muri Zeya n'imitima yanyu yose ubu abandanye musenga gusa murabona izina ry'uwo mugore ariko arasenga yitwa Jordan si uwo mugore jo si uwo muri Georgia ni uwo muri Northern Carolina namba Ari byo mufasoni haguruka byiza ukuri ukuri kuzima wariko urasengera kintu nkico ni byiza uriza yuko uri muri we baruti uri mubisi uriza yuko ari ramba raba nkiki ngiki kindi kintu wagize ivyigwa bikomeye mu buto bwawe cyangwa ikindi kintu kuko bisa nkawe wivanze cyangwa uri mu bantu by'ubwo ko bunaka bw'umukristo mbega si so Si umukozi w'Imana cyane umwana wa mubantu ubiwanyu ucyanye ikintu kinaka umugabo wawe niwe ndashobora kubona umuntu ahagaze iruhande yawe yigisha ubutumwa bwiza kandi wari mwishengero yaravuze icyo muriye ko nitiza ngivyo rero uyu mufasoni nawe ntawe nzi ariko Imana iramuzi uyu mugore none hari kintu ufise mwisagosha gatambara gatoye cyane ikindi kintu nitiza rero nuwicara ushyire ibiganza byawe kuri yako gatambara kandi ntukekeranye kandi uri muri uwe waruta uriko Ari aruta uriko arica papa wawe wizere umutima wawe wose birakubera nkuko wizeye rero nshaka kubabaza ikintu kimwe sinzi urya mugore aho ngeza kumenya ni ubwa mbere ndabizi nari nta sinari bwigere ndamubona ariko yicaye ngaha yaherewe asenga kandi yamana nyene yoshobora guhindura ikabwira wa mugore ibyo ibyingora yoshobora ku ikambwira wa mugore ibyingorane yiwe yo kuva amaraso niyo mana nyene iri ngaha yerekana yuko uri muri mwebwe yanesheje si murabona namba mufise ukwizera gusa nimukekeranye tuvuze ibya kansere ndabona kijya gitutu cirabura ubugira kandi kiri hejuru y'urya mugore yicaye ngaha afise kansere yo mu muhogo kandi amerewe nabi kandi baramusenge kandi agaragaza kwakira ugukira kwiwe muka Barton namba uja kwizera sinzi uko uwo mugore ariko namba uja kwizera n'umutima wawe wose byo kuri ico kintu reka ndabigu sigurire ibyo uriko uragerageza gukora waratakaje ijwi ryawe kubera ico kandi uriko uragerageza gusenga gusengera ijwi ryawe ngo rigaruke sivyo zunga gisukoko kwawe nkuko rero uyu mugore cyo sindamuzi murabona ni byiza aho ngo uwo mugore uri muri ki muri wewe ukwizira gushobora kuku kumukora ko aruta uri mu muhogo wawe uri zira n'umutima wawe mushiki wacu urasanda kuzi niwe mangiye inzu ariko mushiki wacu urasane wari kwa muganga cyangwa ikintu kinaka ikindi kintu kinaka witeguriye kubagwa ko nikuri ese ukuri uburi muri mwe uri muri wewe mushika Mushika Churason niwe ahambaye cyane gusumba uri mubisi Yesu yavuze ati naringenzi uraheza uranyakira uko nyene mwakoreye kuri uko nyene mwakoreye kuri batoyi muri aba batoyi banje mwabibagiriye jewe yo data wo mwijuru giri mbabazi mwiyumvira iki witeguriye kubagwa nawe uri ingenzi kuri jewe uko ni ukuri nuri wonga urati ariko sindakuzi ariko Imana irakuzi urabyizera witeguriye kubagwa nubo Nuba ngaha uri hafi ya Backbone Siblingville ikintu nkico aho niho Siblingville mufasone buti ho yawe yandasabye mbabazi sivyo nashaka kuvuga mufasone pakan iryo niryo zina ryawe sivyo uri muri wewe ni wahambaye cyane gusumba uriko aragerageza kukwica ko nikuri uri nzera n'umutima wawe wose rero nukeneye kubagwa kwawe nimba witera wiyumvira ikintu ukikuri ibi Ibyo se mushikanje sindaguzi uri umushitsi kuri cyo urizera ko ndi umunazi wi ndi umanuzi wiwe urizera urakoze imana irubahiriza ibyo uri umufasoni white ubaye fatan watan texas urafise indwara y'imitsi indwara y'uruhagarara umeze nabi cyane nta byizigiro kuri wewe bicanye n'icyo bushikashatsi bw'ubuganga bavuga umugabo wawe arafise umutwaro wa mwemo ariko arasengera urafise umwana hari yarafise ikibazo cy'umugongo n'ikibazo cy'umutima urafise umuhungu mutoyi kubibero byiwe uwo muhungu mutoyi yarafise ubwoko bw'imvugo ari karase ara urasengera nimba ukwari kuri duzi kiganza uri muri mwebwe ni wahambaye cyane gusumbura mubisi muri zero byo n'umutima wawe wose nawo wose rero mureke twunamike imitwe yacu ubu yaciye mu nyubako yabagaragarije yuko we ari imana uhambaye cyane uri muri mwebwe gusumba uri mubisi ni umwami imana ubu uri muri mwebwe mumureke aronye ikibanza cy'ambere mumureke aganze ico muri mwebwe muravuga mu mutima wanyu bunyene nimba mushobora n'umutima wanyu wose kandi mubyizera indwara yari mu mubiri wanje yagiye murabona sinyigwaye nta ndwara nyifise uri muri mwebwe cyo barahambaye cyane wo gusombore mu mubiri wanje uri muri jewe arahambaye cyane gusumba uri mu mubiri wanje kubyibyo uri mu mutima wanje yaremye amajuru n'isu umubiri wanje wahindu wandujwe na satani kandi ndi urusengero rwamwe mugera ubwo kuba ko kubamwo kubwivyo satani ndagutegetse kuva mu mubiri wanje mu izina rya Yesu Kristo mvamwo murabona muravyizera ubu mureke dusenge twese ubu mu buryo ubwacu umwe uweze muge ndabasengera mwami mana kubi kubirengeye muremyi w'amajuru n'isi uwatanguje ubuzima umu ushi umuhi umwishutsi w'amabanga y'umutima wavuze ati ijambo ry'imana rirafise ubugi kurusha inkota ikata kubiri kandi imbere riratahura ibyumviro by'ubwenge icyo nicyo gituma igihe ijambo ryambaye umubiri ryamenye icyo bariko bariyumvira uko yamenye ibyumviro byabo yari ijambo kandi yari ijambo ryamenye amabanga y'imitima yabo kandi iryo jambo riracyari rya jambo nyine kandi rino jambo muraribona ryahishuriwe muri twebwe inyuma y'imyaka 2000 kuko ryanditse ku rupapuro kandi ari ngaha kuryemeza kuryerekana yuko ari ry'ukuri ngaha hari udutambara turi ngaha abantu bagwa bari ahantu hose ndasenze yuko mwami yera uhambaye cyane uri ngaha ko yerekana bino bintu uvuga bino bintu kandi narigera nanigwa ariko icu ucukuri na narimwe arigera nanigwa kuko ni imana mumureke asige tuno dutambara no kubaho okwiwe kandi ukitse umuntu wese agwaye buzorambika ko ibiganza kandi yamana yo ishobora kuba nzima inyuma y'imyaka 2000 kandi ishobora kwirema mu mitima y'abanyabyaha bacungwe n'ubuntu n'ukwizera kandi ashobora kuvuga amajambo yiwe ubwiwe biciye mu minwa ipfa no kuraba ibishika uzaheneza aheneze yasezeranye yo mwami imana ndagusabye tugirire imbabazi kandi emera umugabo wese n'umugore yicaye ngaho afise ubwoko ubwo aribwo bwose bw'indwara cyangwa ingorane kandi nk'uko Mose yariteye mu hagati kubw'abantu rino joro ndashize umutima wanjye imbere yawe mwami kandi hamwe n'ukwizera kose fise kuri muri wese uwo wampaye ndabahaye nk'uko Petero yavuze ku kwirembo ryitwa umwiza icyo mfise ndakigwa mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti haguruka kandi utambuke kandi umugabo yari ikimuga kandi atagira inkomezi mu mwanya muto ariko mujye bamufashe amagufa yunganirana hari hose inkomezi kandi yinjiye mu nzu y'Imana simba kandi aheza imana wewe uri wawe ndejo uno munsi n'ibihe bidashira kandi uyu ntumwa ziwe icyo mfise ndakigwakwari ukwizera kandi ndavuzwe icyo ufise ndagihaye rino nkoraniro mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti mwanya indwara yanyu kuko uri muri mwebwe arahambaye cyane gusumba umugwanizi ariko aragerageza kujyana ubu ubuzima bwanyu uri mu mwana w'imana mwacunguwe ndategetse ko satani ava muri bano bantu imana yo yasubije inyuma cyagiye wusi wa munsi imana yatumye ya miyaga y'imipfundi iceceka wewe ubona kuri icyo yuko indwara yose yakuwe muri bo bantu kandi inkomezi za Kristo zagaragajwe mu buzima bwabo kuri ino saha umwe wese yihane umuntu wese atari hafi yewe yitegure kuri ino saha kandi bibe uko mu izina rya Yesu Kristo jewe nk'umwungere wanyu mwene data wanyu hamwe no kwizera kwanyu yanyu nasabye imana ugushira ibyo mukuri mwebwe nibaza ko narose ibyo nasabye rero namba mutitsira hamwe nanje hamwe n'ibyo mu ofise ndabibahaye kuri yisa kandi ubu mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana reka imibabaro yanyu indwara yanyu kandi mumubwire muti utegera twakugenda kubera mufise ukwizera kwanyu mushitseko no kwizera kwanje hamwe n'ububasha bwa Yesu Kristo ubwo tubona hano kugira ngo buvyemeze kandi bwerekane ko ari hano bura bakiza muri kano kanya muri zerizo mwigeme uryanje ku gitanda hano imitsi yanyu imeze uku igwa ngwara ibyimbisha imitsi n'ibindi burashobora gutambuka namba mwonge mwagerageje haguruka mu izina rya Yesu Kristo nimumufashe hano aratambutse muri zerizo abandi mwese nimupe hasi amaso y'ikirenge yakomeye ubu rero reka tuduze amaboko yacu tumuyishimwe mana yahovahambaye mu izina rya Yesu Kristo turakwihaye kugira ngo dukize amen.